mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo iyerekwa ry'ipatimo bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe mwene data Neville yariko arakora ayo matangazo, mwene data Moore yariko aravuga wa munsi avuga ibya mwembe w'umwami yinjiye mu nyubako. Yavuze ati byabaye ibintu bihambaye hariya ku buryo niyumviriye ko izamugwa ryashitse gushikaho naravye iruhande nkabona abandi bicaye ngaha. Yavuze ati oya ntirirashika kuko namba bakiri ngaha, rero ndazi ko nkiri ngaha. Rero rimwe na rimwe mpemu uhora hatugirira ibyo byiza. Turanezerewe cyane kugira aba bagenzi benshi tubona mu nyubako, ni benshi cyane kugira tubavuge nigeze na kubona gusa mwene data Karpante yinjiye mu rugi. Umuntu yahezaga ubugeni bwacu umugore wanje nanjye mwene data Karpante yabaye umugisha uhambaye kuri twebwe hano mu ishengero, kandi yahabaye umugisha kuri twebwe mu buryo bw'igikorwa cy'Imana, kandi yigisha hose ahantu ariho hose, kandi turanezerewe kumugira hamwe natwe yo n'abandi benshi cyane. Ubu hariho ikindi kibazo nahawe ku mukoro w'ubuheze mwene data Branham. Mbega inkumi zitanu z'ibijuju zo muri Matayo 25 ziraharugwa nk'abanyamahanga b'amasigarira, ntahura yuko inkumi zitanu z'ibicucu zakijijwe ariko zitegerezwa guca mu gihe cy'imibabaro ihambaye. Mbega nibyo nambara uko amaherezo yabo azoba yahe? Ushobora kubaza ntama zatandukanye n'impene muri Matayo 25:33-34. Umunyateolojiya mwiza bikwiye bijanye n'ibyo ni aravyiyumvira nawe yuko ari amasigarira. Inkumi zisinziriye n'amasigarira yavuzwe mu vyashiro Yohana. Iyo urubuto rw'umugore rwagumije ivyagezwe vy'Imana kandi bafise igishinga naye ca Yesu Kristo, umugore azofata igice c'intambara maze akirambike hasi. Yemwe ubico nico akata canke afata igicapo maze akagishiraho ahariho hose ashaka uburyo ubuhe agikata. Kandi rero ivyo yasigaje vyitwa amasigarira, ariko ahitamwo kugikata ahereye ahantu hanaka akurikije uko we yiyumvira, ariko ivyo bisigaye hariya vyitwa amasigarira. Ubu namba uja kubibona hariho inkumi z'ibijuju zitanu n'inkumi z'abanyabwenge zitanu. Bose bari inkumi bakozwe mu kintu kimwe, ariko kubwo gutoranywa Imana yahisemo umugeni wayo kubwo gutoranya itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yashitse amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama wishwe itanguriro ry'isi ritarashigwaho imbere y'itanguriro ry'isi. Imana mu cyiyumviro cyayo itagira intango n'iherezo. Kandi dukoresha ijambo rimwe na rimwe ugutoranya, ariko n'ibintu bihambaye muri iki gihe cy'ishengero tubamwo. Atankeka cyari ikintu gihambaye cyakoreshwa mu gihe cy'abamaratiri, kuko atankeka baravyizera. Ariko bakigiye kuri ubu baja mu byiyumviro by'abanyategeko by'abanyamategeko inyigisho z'abanyamategeko mu ishengero byaje. Icyo cyari ikintu cyiza kuko byose byari byabaye ibya karove mu Bwongereza gushikaho batari banagifise imibyuro na gatoyi. Kandi John Wesley yaje yigisha inyigisho y'aba Armenie yabiringaniza Imana izokwama ibiringaniza. Nuko rero inkumi y'ikicucu yari umwe mu batari bafise amavuta mu matara yabo, nizera yuko batawe hanze mu mwiza hazoba ukurira amaborogo no guhekenya insya z'amenyo. Namba uzogereranya ivyo canke ivyo wanditse ivyo bizokurikirana neza ku mibabaro ihambaye. Kandi niyumvira yuko aribo basigaye inyuma kandi bazoca mu mibabaro ihambaye. Kandi n'icigwa rero hari iyo tuba dufise umwanya wo kuvyinjiramwo namba mu rero mwibuke navuze mu gutangura igihe muzokumva izibandi ibi bintu n'ibijanye n'uko ndavyizera ko ari vyo. Murabona ubu namba atari vyo, sindabizi ko atari vyo, kandi nshobora kuvuga gusa ibyo nizeye. Kandi sinshaka kubabaza umuntu n'umwe, dutegerezwa gusa kubishyira ku ruhande iyo twinjije no kwakira ikintu cyavuzwe kandi tukaciga no kuraba namba ari byanditswe cyangwa atari byo. Ubwo nibwo buryo bwiza kuruta ubundi bwo kubikora. Rero kuko ku munsi nk'uyu tubayemo bo mu gihugu cyateuranijwe kenshi n'ibintu by'ubwoko bwose, yemwe biragoye kubona abantu babitahura uko bimeze mu gihugu gishasha urababwira baravyizera uko niko bigenda ariko ubu mwazoza afise ikiciyumviro n'ubundi azoza afise ikiciyumviro kandi dufise nk'amashengero y'amadini atandukanye amaja icenda n'ibindi rimwe ryose rinyuranye n'irindi nyigisho zaryo kandi hategerezwa kuba umuntu kanaka w'ikinyoma n'umuntu kanaka ari mukuri rero ubicemezo cyonyine cyavyo n'ukubigarukana kuri bibiliya murabona ibe bibiliya rero kenshi abantu bashyiramo insobanuro yabo bwite ariko tugerageza ibyiza cyane nyine dushobora atari ugushyiramo insobanuro y'umuntu kuri ibyo yisome gusa nk'uko iri maze uvugute uko niko imeze kandi rero namwe mbona namba mufashe gusa ibyo yavuze bizotuma ikintu cyose kizana neza na neza mu byanditswe bimeze nko kubaka urukino bita puzzle itegerezwa kuraba kukarorera imbere y'uko ushobora kubaka neza urukino bita puzzle namba utabikoze namwe mvuga nti wogira iyi mu gicapo cawe wogira inka iri kwirarisha hejuru ku giti rero ntibyoba nyene bisa n'ahari ibyo kandi iyo tuba tworeka mwemu yera ninde yanditse bibiliya mwemu yera yakoreye mu bantu kandi yanditse bibiliya rero ata mwemu yera naho woba warigishijwe neza ntuzokwigera witahura kuko na Yesu yashimiye Imana yuko yahishije amaso y'abanyabwenge n'abahanga ko kandi ko yabihishuriye inzoza yazoshoboye kwigwa kandi umwe wese mu bigishwa bari bameze nk'abazi gusoma kandi bari abantu bize kiretse umwe kandi uwo yari Pawulo kandi Pawulo yavuze ko yategerejwe kwibagira ibyo yari azi byose kugira ngo abone Kristo rero yabwiye ishengero ry'i Korinto uko ataje aragakura mu majambo cyangwa mu bwenge kuko rero ukwizera kwabo ko baye mu bwenge kw'abantu ariko yaje kuri bo mu bushobozi no kugaragazwa kwa mwemu yera ku buryo kwizera kwabo koshimikira ku bikorwa bya mwemu yera bijanye n'ijambo ry'Imana kandi aho niho tugerageza kwitsirikira cyane gose ubunyene kuko imbere y'uko iyinga rihera cyangwa igihe cy'iyinga gihera muzobibona ibyo nibyo byabaye neza na neza ko kagozi gatoye gaca mu gihe uko kwingana murabona murakoze kuba mwashize ikibaho hejuru gatoye biboneka neza kurushiriza ubuyo nifuza ko tworonka urushana rwose ku buryo rwoshobora gusa gufata igitabo cyose cy'ibyahishuriwe Yohana no kugisoma cyose nyene neza harimo inyigisho nziza cyane kandi ndibuka nibaza ko aheze imyaka 20 cyangwa 25 igishengero ryari rikirishasha twatanguye bimwe mu ntango y'agatasi kandi hari ngo mu gatasi gakurikiraho twarangiza igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana rero ndibuka ko nafashe igitabo cya Yobu yo mwene data White nakigumye ko igihe kirekire cyane gushika amaherezo umugore umwe anyandikira amaze akambaza yavuze ati mwene data Branham mbega ntuzokwigera na rimwe ukura yowe kuri icyo kirundo cy'iminyota yemwe nariko ndagerageza gutanga iciyumviro kuko neza hari hahana ikintu cyose cyuzuye kuri uwo mwanya gushika ku gasongero aho mwemu w'uhoraho yaje kuri jewe rero igihe imirabyo yatangura kuravya n'imituragara igaturagara mwemu yaje kumuhanuzi kandi yabonye kuza k'umwana kandi nashaka kumujana muhira niyo mpamvu namugumije ako kirundo cy'iminyota igihe kirekire ku buryo twashobora gutanga iciyumviro kandi ndazi ko bishobora kurushisha rimwe na rimwe ndagira uruhagarara nanjye iyo numva hariho umuntu munaka adatomora neza ku kintu bisa naho ahava abandanya atadoma ko ariko nkumbura Imana irongora urya muntu ku by'intumbero yabyo rero dusubira kuri aya masigarira imbere y'uko tureka ikibazo ndizera ko nabisomye neza ibi mu by'ukuri ndizera y'uko amasigarira yatoranijwe n'Imana ndabyize yuko Imana yatoranije amasigarira itangurira ry'isi ritarashyirwa kandi ko yabigize mu kumenya ibitaraba kwayo atari ijambo rero mwitegereze uwatoranijwe murabona kuko ni ijambo ritoya rihanda mu bantu murabona ariko Imana itangurira ry'isi ritarashyirwaho mu byiyumviro byayo bitagira intango ntibigire iherezo yatoranije ishengero yatoranije Yesu yatoranije ishengero kandi yashobora kuvuga ikintu imbere y'igihe ku itanguriro icyo kwiherezo namba dafise itanguriro n'iherezo nta kintu na kimwe itari izi yari izi imbaraga so yose yobaye ku isi na kangahe yo kubisa urugohe rero nguko nyene ukuntu n'umwanda ungana gute yozanye nunga n'ubungana gute zose hamwe zozanye nibyo kutagira intango n'iherezo n'ukutagira intango n'iherezo nyene nta buryo kubwo kubisigura kandi Imana ni ciri Imana itagira intango n'iherezo Rero namba muri aba Bibiliya yavutse yuko mu minsi ya nyuma Antikristo yoje ku isi. Rero mwumvirize neza. Ako niko gasembwa konyene ndibaza ko yashobora kubona amamiliyoni muri jewe. Ariko kuri mwene data w'agaciro wacu Billy Graham rya munsi burya butumwa butangaje yigishije kuri iyi nguheze kandi atankeka niyumvira ko bwari ubutumwa bwaje hageze. Kandi ariko yavuze ko Satani anazimiza abatoranijwe. Oya Bibiliya yavuze iti yojimije abatoranijwe yoba byoshoboka, ariko ntibishoboka kuko Imana yatoranije itanguriro ry'isi itarashyirwaho. Murabona umwagazi w'intama Yesu Kristo yari umwagazi w'intama wishwe kuva ku itanguriro ry'isi. Igihe Imana yanashyira mu bwenge bwayo igihe yavuga rirya jambo, ntishobora na rimwe guhindura, ntirishobora na rimwe guhinduka. Murabona koko ntigira itanguriro n'iherezo kandi amajambo yayo azoshyizwa. Mwiyumvire gusa isi turiko iri joro n'ijambo ry'Imana ryagaragajwe. Isi yaremwe mu bitaboneka yavuze gusa iti nihabeho, hanyuma biraba ukuntu byoroshe kuri iyo Mana gukiza umubiri urwaye. Rero namba ishobora kubaka ikiremwa mu kubivuga gusa. Murabona ijambo ryayo, iyo tuba twoshobora kugira ukwizera ko kubona icyo ijambo ryayo riri, turamatanye n'isi kandi duhuriza hamwe mu byiyumviro byacu ku buryo yose ndabizi. Twaronse inyigisho nyinshi cyane ahana hariya kandi byadushyize ahantu yaduteye twese uruzazana, ariko namba mwoshobora kubibona ibyo byose mukagaruka ku kumenya yuko ari Imana, kandi ko amajambo boya adashobora gutsindwa nk'uko idashobora gutsindwa, kandi namba rirya jambo ridatsindwa. Rero Imana iratsindwa, kandi namba Imana itsindwa hariya si Imana. Murabona rero kamwibuke, ntishobora kuvuga ikintu ngaha ikindi kintu hahitegerezwa kuguma ku ngingo yayo ya mbere kugira ngo ibe Imana. Rero tu akandi yadusabye ikintu kimwe gusa, kwizera yuko icyo yavuze ari ukuri, akandi atogishitsa yo Yesu ukuntu ari byiza. Mwari mwiteze ikintu kije giturumbuka ko gishika rimwe na rimwe bisaba kwizera gutoya, ntibizo akora igitangaza, ariko niwaguma kuri ko bizo kuvanayo. Guma gusa hamwe nako nk'uko yavuze iti akabuto kasi napa akabuto gatoyi mu mbuto zose, ariko mwarigeze mubiraba. Sinapi ntivangana n'ikindi kintu na kimwe, ntushobora kuvanga sinapi n'icyo ari cyo cyose, ntibivangana kandi namba ufise kwizera. Ukwizera gutoye gusa, kutivanga no kutizera uko ariko kose cyane integuri yariyo yose ishengero cyangwa inyigisho. Guma gusa hamwe n'Imana, guma gusa neza nayo, bizogucisha neza mu gipfungo, bigukureyo neza. Yego, gumana gusa nuko kwizera. Ubu mwitangurira igihe Imana Bibiliya ivuga yuko mu byashyiriwe Yohana kwa Antikristo mu minsi ya nyuma, uburabaye amashengero aja hamwe yose. Antikristo mu minsi ya nyuma azotimiza abari ku isi bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuva ku itanguriro ry'isi. Ni ryari amazina yanyu yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo imbere y'uko tugira isi? Mwari mwaratoranijwe akuronka mwe muyera muri iki gihe. Nifatanije na Eddie Perone nti nashize umutima wanje ahantu h'uburuhukiro, sinzosubira kugendera ku biyaga. Imvura irimo umuyaga w'igihuhusi ishobora hose umuyaga mwinshi, ariko muri Yesu ndi mu buhungiro. Ntagishobora kudutandukanya, Imana ntishobora, ntiyisubira ko ku ijambo ryayo, kandi asangwa itagira itanguriro n'iherezo, hanyuma ikabaha mwemu yera hano, ikamenya ko igiye kubatakaza hano. Ni ubuhe bucuti ikora? Namba mutazimiye mu migenderanire yanyu, namba muvise mwemu yera. Ariko rari ico Bibiliya ivuga mu Banyefeso 4:30, kandi ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushika umubyuro ukurikira. Mbega byumvikana neza gushika ku munsi wo gucungura. Gushika ryari? Gushitsa ku gucungurwa kwanyu. Nimufate itereni itwara ibidandazwa murayirungitse, hanyuma igihe muyucuje neza, yamara rero ntibashobora kugara iyo modoka umugenduzi ategerezwa kuza. Rero aragendura kandi araba namba, nta kintu na kimwe kinyiganyiga, agasandugu birashoboka. Itereni itwara ibidandazwa ishobora kuba yuzuye rwose, ariko namba bitagoshwe neza, mutegerezwa gusubira kubipakira umugira kandi. Kandi uko niko bimeze, benshi muri twebwe ntibafise mwemu yera. Igu umugenduzi aje asanga ibintu byinshi bitaboshwe neza, murabona kubw'ibyo ntayishyira ku ikido. do. Umuntu yize teolojia hamba yaje kundaba undi muzi cyangwa undi muzi haci imyaka cyangwa ine hanyuma avuga ati ndashaka kukubaza ikintu kinaka yavuze ati Aburahamu yize imana kandi imana ibimuharura ko nkugoroka navuze nti uko n'ukuri by'ukuri yavuze ati mbega umuntu yoshobora gukora iki kintu kwizera navuze nti ibyo nibyo byose byoshobora gukora yavuze ati rero ni he ushaka gushikana mpemu yera hanze y'ibyo rero murabizi yari umubatiste kandi yavuze ati ni he ugenda n'uyu mpemu yera yavuze ati namba umuntu yize igihe winze utegerezwa koronka mpemu yera navuze ni oya rero mushaka kuvuguruza ibyanditswe ntibyirwanye ubwabyo murabona Pawulo yababajije mbega mwararose mwemu yera igihe mwizera kandi yavuze ati yemwe navuze nti nibyo ko Aburahamu se wo kwizera yatanze yari afite isezerano ry'Imana kandi yizera Imana hanyuma ibimuharura ko nk'ukugororoka ariko yamuhaye ikidodo cyo gukebwa nk'ikimenyetso ko yari yakiriye kwizera kwiwe rero yama atigeze agushira ku ikimenyetso cya mwemu yera ntiyigeze yakira ukwizera kwawe muri bufise urutatsa urabona utegerezwa kwizerego ariko ofisi urutazane rwinshi ariko iyo uhambiriye neza ibyo bintu byose byaboshwe hamwe rero agushira ku ikimenyetso cya mwemu yera gushika ku munsi wo gucungurwa kwawe n'icemezo ko wakiriye ukwizera kwawe watuye muri we wa Aburahamu yatuye ukwizera hanyuma Imana ivuga iti nzogwa ikimenyetso ubukoko nakwakiriye hanyuma mu ikimenyetso cyo gukebwa rero igihe wakiriye Kristo nk'umukiza wawe inyuma ukamwizera kandi kamusaba ngo yoze ubugingo bwawe hanyuma rero igihagarutse na mwemu yera kandi akagwa ikimenyetso cya mwemu yera rero ba ushizwe ikimenyetso gushika kugucungurwa kwawe iyi tereni twaye ibidandaza namba yapakiwe nabi inyuma yuko babipakiye hamwe hanyuma buraba rugarurugi kandi bakayishira ku ikimenyetso rero ishizwe ku ikimenyetso gushika igiye amashira hamwe yamatireni bo guhana ubuzima bwawe bwose ukuye ko icyo kimenyetso ntibashobora kugikura ko cyashizwe ko gushikaho bigiye subari wewe kuri iryo barabara ry'indara yoshobora kuyugurura no kuraba muri yo hanyuma abisuzume kandi arabe hejuru hanyuma ati ibintu bike yashiremwe ibindi oya iri shengero rivuga riti yemwe iyo nemere iyi n'inzizi irya sinzizi igihe imana igwaye mwemu yera biba bihezurazaho uhagaze urazi icabaye kandi uba washizwe ko ikimenyetso gushitsa ku munsi w'ugucungurwa kwawe yuja muri urugendo rwo mu isi yo mana we ibyo bituma gusa uwo ari we wese aronka kwizera kandi akizera imana gusa agahaga uruka mu bushobozi bwa mwemu yera ubu izo nkumi zitaronze mwemu yera muravyibuka ikintu cyonyine babuze yari amavuta mu matara yabo sibyo bibiri yivuga ko amavuta agereranywa na mwemu yera niyo mpamvu dusiga amavuta abagwaye n'ibindi bintu kuko agereranywa na mwemu yera ubu kandi rero namba mwemu yera ataje kuri bo ntibari bamufise kandi rero igihe yaze bavuze bati rero izo nkumi zari zifise amavuta zavuze murabona bari bagarutse mu gihe cy'ishengero harimo bamwe muri bo hariya bari abantu beza ariko ntibari mu muco w'inyenyeri nshaka kuvuga n'uturambi ruri mu mavuta urutambi ruri mu mavuta murabona kandi rwari rwagiye hanze bari bitandukanije ubwabo Pawulo yavuze mu gihe ciwe ati baratandukanye natwe basa n'abadafise ukwizera murabona kandi baja kure yabo bavuye muri twebwe kuko batarabaje rero ibyo byatanguye mu ntango y'igihe cya Efeso kandi birabandanya gushika muri iki gihe cy'uno munsi niko biri buri gihe cyose byabaye muri ibyo birabandanya muri ibi bihe turaja kuvyiyumvira ko cyane mu mwanya ubumenya kw'iyi nkumi naho yagiye hari amarira amaborogo no kuryana isi yazamenye reka mvuge ibi mugenzi wanje nkunda w'agaciro kuko mu bisanzwe hano mu ishengero iyo nje hano gusa nza hano ngo hanyuma ndonke igikorane cyo gukiza indwara no gusengera abagwaye n'ahantu hanaka mu gihugu ariko muri iki gihe nababwiye kuva kera ko gushira agatima nama kanyu ku mifuko yanyu budushaka kuza kandi turi nyankamugayo n'imvuga kuri umwe ku wundi kuko turi mu bihe bya nyuma ego rero niho mwebwe abaza Nazarayo bagaciro n'abapiligrini horinosi munsi y'ukwezwa mwananiriwe murabona rero mbega murazi ko Yuda Isikariyoti yabaye kugeza aho hantu nyene Yuda yarizeye umwami Yesu nk'umukiza aramwakira nk'umukiza kandi ni nawe yarejejwe muri Yohana 17:17 igihe Yesu yavuga ati datubeze mukuri ijambo ryawe n'ukuri kandi yari ijambo neza cyane muri Matayo 10 baronze ubushobozi bwo gukiza indwara kuzura bapfuye kwirukana amadayimoni kandi bagiye ahantu hantu hose mu gihugu rero birukana amadayimoni hanyuma bakagaruka banezerewe kandi bavuze impundu bashima Imana kandi Yesu yababwiye ati nimunezegwe nuko Satani yabumviye ariko munezegwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ivyo si byo kandi Yuda yari kumwe nabo Yuda yari kumwe nabo ariko wari umwaka n'amezi atandatu imbere yuko Yesu abambwa Uanyuma, reri gihe Pentekoti yashika kuri Yuda ya kuronka mpemu yera n'ibindi yerekanye ibara ryiwe yahakanye Yesu kandi yabaye umuguranyi kuri we kandi gusa naho neza na neza iyo mpemu yavuye gushika kuri Luther Wesley yashikanye iryo shengero kukwezwa hamwe n'ubugingo bw'inkumi beza bejejwe bera beza cane abantu beza cane mutari bwigere muhona ariko igihe hashika igihe batangura kuvuga mu ndimi no kuronka mpemu yera aba Nazarawe aba Pilgrim ho ni ndesa bari Libre Methodist rero bavuga bati iyi ni daimoni kandi neza rero ni igihe urogose kuri mpemu yera kandi mwitandukanije burundu umuntu wese azoze demba kuri kumwana w'umuntu azobiharigwa ari kudedemba kuri mpemu yera ntazobiharigwa mwibuka abigishwa bose bavuze mu ndimi Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba avuga mu ndimi kubw'ibyo namba mudashobora kuyaga nabo hano kuba abagenzi babo hano mbega gute hariya kuri bo namba aba arama daimoni nabo niko bari kubw'ibyo murabona hariya aho yerekanye amabara yiwe ngiyi iyi nkumi si isukuye nk'abandi bose ubuzima bwe ngomba mfata amashengero ya kera y'abanazarawa Pilgrim ho ni ese bena vyukuri ukwezwa ntushobora gutunga urutoke ubuzima bwabo bwasuku uko boshobora n'ikintu ciza ko twobayeho twese ubuzima nk'ubwo ivyo n'ukuri utegerezwa rero turazi yuko dufise abiganyi benshi hariya mu bapene ko tuko n'ukuri ariko mu gihe ubona idorari ryigana na umenya yuko iryo ryavuye ku ryiza ry'ukuri nivyo kandi hariyo mpemu yera w'ukuri umwe w'ukuri avuga mu ndimi kandi akerekana ibimenyetso n'ibitangaza kandi ivyo ni kuva kuri Pentekote ubwibyo dutegerezwa kugira abiganyi dutegerezwa kugira umugore w'umunyakibi atameze neza kugira ngo bitume umugore nyakuri akayangana dutegerezwa kugira ijoro umwiza w'umuzitanya kugira ngo byerekane ko umuco w'izuba ari mwiza cyane nibyo kandi tegerezwa kurwara kugira unezererwe amagara meza kandi ni itegeko ry'ikibi n'ikiza kandi byavyamyuko kandi bizokwamuko mu gihe kiriho hakiriho ibihe rero kubyijyaho niho ishengero ryishikanye ubwaryo none Yesu ntiyavuze yuko ku munsi w'iherezo muri Matayo 2:1 yuko izo mpemu zibiri zobayizegeranye ku buryo zotimize n'abatoranijwe y'abavyoshoboka ari kuwatoranijwe akuva ku itanguriro ry'isafizo ubugingo buda ubugingo budashira ntushobora kubwiruka ko ntushobora kubwikura ko n'ubuhoraho nk'uko Imana iri ntubugishobora kureka akubaho nk'uko Imana idashobora kureka kubaho nibyo akukuri igice cy'Imana uri umuhungu n'umukobwa w'Imana ubugingo bwawe bwarahinduwe none uri igice cy'Imana ufite ubugingo udashira yo ndamukunda mweho rero hari umuntu umwe yampaye umwe urwandiko akabazo gatoya gusa ntituja gufata umwanya munini rero wo kukishura kandi mwibuke igihe cyose muzanya akabazo gatoya nzogerageza uko nshobora kukishura namba ndabishoboye ariko iki cari kibazo nyamukuru umuntu we yashaka kumenya namba ari bibiko abagore bashinga intaye cyangwa birarimba cyangwa batanga ubutumwa mu ndimi bisobanura ubutumwa cyangwa ubupfu bwishwa mu ishengero oya si bibi mu gihe bije ahantu biri ku rutonde murabona ishengero riri ku rutonde kandi byonye nibyo iyo uburyo bunyabwo bw'ukuri bwo kubikora ni kuri abo bavuga mu ndimi n'ibindi butumwa bwabo butangwa imbere y'ubutumwa bwo kuri ya rutari ntibyigera butangwa muri ico giye kuko mwemu yera akorera gusa hantu hamwe icyarimwe nk'uko Paulo yabivuze hari ariko abagore bahabwa ingabire z'ubuvugishwa ingabire z'indimi no gusobanura byose kiretse kuba bavuga butumwa sabo kuba bavuga butumwa birabujijwe ko bavuga ubutumwa mu mashengero nibyo ko bafata ikibanza cyangwa ko baba abigisha cyangwa ikindi kindi cyari cyo cyose mu ishengero ariko kubijanye n'ingabire umugore azifise zose ashobora kugira imwe cyangwa iyindi yariyo yose muri zirya ngabire za mpemu icenda bijanye n'icete cya mbere cy'abikore cumi na kabiri kandi nta kibazo yuko ubutumwa bw'iyo bwoza mu gihe cyabwo murabona ubutumwa bwose burindiye igihe cyabwo namba hariho umuntu avuga mu ndimi ntiyabubusobanura hore gushikaho habonetse ubusobanura murabona kandi ubu butumwa butangwa mu bisanzwe haryanye n'imbere y'igikorane hanyuma umuhanuzi acanga umuvuga butumwa ari we muhanuzi wo mu isezerano rishasha umuvuga butumwa iyo abandanije Imana itangura gukorera muri we murabona hanyuma iyo ahejeje rero ubutumwa buratanga angurubuni kandi hanyuma imbere yaho nyene buri gihe bibabiri ku rutonde buri gihe ariko umugore arafise uburenganzira ibikurikirana ashaka gusa gufata akanya gatoye ako kwishyura ibi ngiye gusoma umutwe w'ijambo ukwizera gutatu gusobanuye muri bibiri y'imwe yara kuratanguye Washington tariki 15 gitugutu abahinga b'abakatolika b'aporoti n'abayuda bakorera mu migwi imwe batanguye insobanuro ihuriye ko na bose ibyanditswe ishobora kugaragara nka bibiliya nshasha yemewe yari indiriwe kuva kera hari ibindi bintu bimwe ngaha nashaka kwiga gato imbere yuko ndabitangaza mu yandi majambo murabona neza na neza ibyo turiko turavuga ko neza na neza ibyo byanditswe bivuga bizoshika muri iyi minsi yuko ibi bintu bizoja hamwe bikagira ishusho yacagi koko neza na neza barabigerageje barabigerageje kandi babikorera ko none ubu baronsa karyo keza kabaho bigeze kuronka ko akuvyerekana kuko biri nyene mu minwe yabo kandi iyo niyo mpamvu nyene ndiko ndazana ubu butumwa bw'ubuvugishwa kuko niyumvira yuko iki gihe kigeze namba kandi hari umuntu wari we wese ashobora kugaruka buri joro tuzogerageza gutangura kare kandi duheze kare kandi n'intaheze icigwa rero nzotangaza mu gitondo gikurikira ni tutashobora gushika ku cigwa cyo mu murongo w'19 umurongo w'19 gushika kuwa 20 joro tuzotangura mu gitondo isaha zine turaja kubamenyesha igikorane giheze uko ibintu bimeze hanyuma rero ejo mu ijoro kuvyereke ishengero rya Efeso mu gutangura no kubandanya muri aya majambo ambindwi Efeso giye cishengero rya Efeso na Simoni na Perugamu na Tuatira na Sarudi na Filadelfia na Laodikia kuyinguza kandi tuzi ibivyiza bihambaye biturindiriye biragoye kuvyihoza gushitsa igihe kigeze kubibona byonyene hariya no kumva mwe muyigabura mu bantu bintuma nshaka kubisimbiramo nyarutsa no kubivuga ko ikintu kimwe ariko ntegerezwa gusa kwigumya nkabishira mu gihe cyabyo n'umwanya wabyo ibyo ni mutaza mwijoro menya neza kuronka ibande cyangwa ubundi buryo ushobora kubironka ngo kuko nshaka ko bije ahantu hose kandi nako zibi kuko numva ndongowe na mpemu yera gukora uko nico gituma cyonyene ndabikora kandi jewe yaba ntiyumvira yuko byofashe igicengero kandi muri iki gihe mwibuke igihe kizoshika vubaho tudashobora kugira ibi bikorane kandi mutegerezwa kubikora ubu mu gihe dufise umwanya wo kubikora murabona rero ntituzi igihe bizohagararira ibi kandi rero hazoba ubumwe hagati y'amashengero kandi azoja hamwe ashire ku mutwe w'ihuriro ry'amashengero uwo mumaze kubona inyubako yawo oni kandi buri dini yose riri muri yo kandi uzotegereza kwa kuba umunywanyi warimwe muri ayo madini cyane ushiburigwe hanze kandi n'igihe cyawe dutegerezwa kugaragaza icyo turi cyo no kumenya neza abo turi batari iciyumvira ariko kumenya ni kuhora hagiza aho uhagaze ishengero ritoya ryamye ari inkehwa n'akagwi gatoya cyane akanyuzi gatoya nk'akagozi gatoya gatukura gaca muri bibiliya ariko guma biguma rishengero kandi dushaka kuvyibuka rero ico mbivuga ko gitoya imbere yuko dusubira gusoma muri iki gitondo twabonye ubumana bw'ikirenga bw'ugu hishura kwa Yesu Kristo uw'Imana yadushishuriye muri iki gitondo nk'ubumana bw'ikirenga ndi hahamba yatari nari canke nzoba ndiho ibihe byose kandi turabona mu gihe cyawe mu gice ca mbere cy'ibyahishuriwe Yohana n'ugwishurwa kw'iki Yesu Kristo ni ikihe kintu ca mbere we ubwiwe yihi shura ngaha pari imana yo mwijuru si imana y'ubutatu ari ku imana imwe kandi yishura ubwayo uko mu byashiro Yohana rimwe kandi abivuga inshuro zine mu gice ca mbere kugira ngo ntihazo kwihenda ikintu ca mbere mutegerezwa kumenya nuko wese umuhanuzi wese imana ntoya wese imana igira kabiri we ni imana kandi rero kubyivyo ugwishurwa kwaraje kandi turabandanya na kwirijoro uko tugenda dushika ku boneka kwiwe kw'ibintindwi bimugize kandi yo imana idufashe mu gihe twigisha aya majambo nana navyize nkurikije uko kahise kavuga ariko ndarindira kugezaho nshika ngaha arutari kugira ngo ndonke uguhumekerwa kuko ndumva yuko twicaye hamwe ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu kandi yuko mpemu wanyu igice canyu rurimi rw'umuriro mpemu yeruru ruri kuri mwebwe ruja ku wundi no kuva ku wundi ruja ku wundi rwatsa umubiri uhambaye w'Imana kandi rukawururumbisha ho rero niho uhishurira rero ikintu turiko turavuga ko nabajije iki kibazo abagore bakwibi n'ibindi ivyo nivyo neza na neza vyashize ishengero mu rutubi rwavyo mu ntango bari bakuye ibijanye n'imigenzo yose mu bantu babishira imbere kuri ya rutara ariko Imana ni Imana y'abantu ikorera muri buri kiremwa muntu cyose iba muri buri mutima ishobora kwinjira mu itora abo bantu bafise impano igakorera muri we ubunamba umurwaniza adashobora kubafatira kukintu kimwe rera chaza maza gacha kurugo umurundo munini w'ibintu atacumbi maze agacha yirukana abantu nkuko Paulo yavuze iyo muje hamwe naba mwese muvuga mu ndimi maze hakinjira umuntu atize ntazovuga ati muri abasazi ibipfu umuntu umwe avuga mu ndimi niki hamwe niki bito bitaroranye ibi bitaroranye n'ibindi byose ntibizokunda ariko avuga ati rero namba umwe avugishwa agahishura ibanga ryo mu mutima rero bazovuga bati by'ukuri Imana iri kumwe namwe ari kumwe umwe niyavuga mu ndimi kubwo guhishurirwa kandi agatanga isobanuro yabyo ikintu kinaka cyo kubaka ishengero aho rero ishengero rizokubakwa naco ikintu kinaka kizovuga kandi n'Imana izovuga mu ndimi atacyo tuzizi ko maze ikazoziha umwe kandi ikagisobanura biciye mu wundi ikavuga ikintu kinaka gishika neza na neza uko cavuzwe rero muba mufise mwemu w'Imana muri mwebwe kandi yo reka tubirwanire bagenzi reka tugumize umuriro waka ubu imbere yuko twugurura iki kinyabushobozi gihambaye kivyanditswe ndibaza namba byo babigoye namba twoshobora gusa guhagarara tudahindura uko twari tumeze akanya gato gusa mugiye dusenga Imana mushobora byose yatsuye umwami wacu mu bapfuye ikamutwereka inyuma y'imyaka igihumbi n'amajani cenda nk'Imana yo mu ijuru itananidwa turagushimiye kuri ibi no kuba ngaha kwiwe hamwe natwe umunsi ku munsi mu rugendo rwacu rwa misi yose kandi turanezerewe cyane no kumenya yuko muri iki gihe curuzazana hisi itamenye icyo yokora bariko barimba imyobo mu isi kandi bakikomeza muri beto ariko ewe Mana ntibashobora kwinyegeza uburake bw'Imana hariho umutumwe umwe wonyene mwami kandi turanezerejwe cyane nuko twawakiriye ninabona amaraso nzobarengana ukuntu tunezerejwe kubw'iyo nkinzo yikwije iri joro y'amaraso y'umwagazi w'intama w'inamana umuherezi mukuru ahagaze mu bwizwi iri joro aduhuza kukwatura kwacu turanezerewe rwose rwose kuba tumufise hamwe natwe iri joro umuvuga hambaye mpemu yera hambaye utanga amavuta hambaye umutanga bugingo hambaye kandi ub'umwami mu gihe nahamagaye aba bantu hamwe ngaha munsi yuru rusengero iri joro kandi tukaba twakoraniye nga kwishengero nk'ishengero cyangwa igice cyaryo ntidukoranye mu izina ry'uru rusengero cyangwa mu izina ry'umuntu wari we wese ariko mu izina rya Yesu Kristo reka mpemu yaganje umubiri wiwe n'ivyiyumviro vyiwe kandi akamurongoraze muri twebwe iri joro maze asobanure ijambo ryo yongere yigisha ijambo kandi ariho imitima yacu ishonje mu gihe tumurindiriye kuko tubisabye mu izina ryiwe no kubw'icubahiro ciwe amina mwicare rero kuri mwebwe mufise bibiliya zanyu muzingurira igice cya mbere kivyahishuriwe Yohana maze mutangure kuva ku murongo w'icenda amakaramu yanyu n'impapuro kandi ndaja kugerageza kubaha amatariki makeya n'ibindi uko mbandaye rero ibi mu by'ukuri iki gitondo byari birengeje ubwoko bw'inyigisho zishyira urufatiro rw'ubumana bwo guhishurirwa Imana ihishuwe muri Kristo nibangahe babyizeye Imana yahishuwe muri Kristo Yehova yahishuwe muri Kristo rero ni hehe Imana itegerezwa guhishurirwa mu ishengero ryayo hamwe n'abantu bayo muri twebwe nte mumwe ibikorwa bimwe kugaragazwa kumwe urukundo rumwe guhariye bira kumwe ukwihanganira imibabaro kumwe ukugira neza kumwe ukwihangana amahoro imbabazi ibyari muri Kristo byose biri mu ishengero mwibuke mugumitse ibi mu byiyumviro iby'Imana yari byose yabisutse muri Kristo Yaru kunenge sera kubumana mu mubiri kandi byo Kristo yari byose yabisutse mu ishengero Imana hejuru yacu Imana hamwe natwe Imana muri twebwe Ibigize Imana bitatu Imana yagaragaye mu buryo butatu butandukanye Data umwana Mwemuyera uguhishura kwerekanye yuko we atari Imana zitatu nk'uko itigabuye mu bice bitatu ariko we n'Imana imwe yari Imana mu gihe cy'ukuba Data yari Imana mu gihe cy'ukuba umwana yari Imana mu gihe cy'ubwiriza bwa Mwemuyera ya Mana nyene si zitatu zitandukanye s'abantu batatu cyangwa kamere zitatu n'umuntu umwe kamere imwe ntushobora kuba kamere utari umuntu abantu bamwe bavuga bati s'abantu batatu ariko ni kamere zitatu ntushobora kubitandukanya kuko namba ari kamere n'umuntu ategerezwa kuba umuntu kugira ngo agire kamere ku bw'ibyo n'umuntu umwe kamere imwe wa wundi nyene cyuru uno munsi no mu bihe bidashira Alpha Omega wamye hariho kandi agira ze yo we ni byose gusa ndabikunda itegereze kamere yiwe ubuzima bwiwe ibikorwa byiwe byogaragajwe ngaha muri iyi nyubako nk'uko byari biri mu gihe cyiwe ese kuvugura uruhombo iby'Imana irabizi si ngaha gusa ariko ku isi yose ndanezerewe ko ari uko rero turaza aho duhagaze kubera dufise ya Mwemunyene muri twebwe igendana natwe itwereka yuko ari hano ese twebwe niwe ntidushobora gukora ibi bintu n'Imana iruhande y'ibyo mu isi y'ubushakashatsi yaremeye yuko ifoto yiwe yofotogwa hamwe natwe muri twebwe impande n'impande yacu hejuru ya cubiciye muri twebwe ikorera muri twebwe hanze yacu yo ese ingene ari byiza bari igeze kuririmba indirimbo ntoyi ndi umwe yavugana na Mose mu gisaka cya kumuriro ndi Imana ya Aburahamu ikinyenyeri gice ibibatsi cyo mu gaturuturu ndi ishugwe rya Habasareti ry'i Sharoni yo ni ryari wapfutse yuko naje urazi Data canke woshobora kuvuga izina ryiwe yo muvuga yuko ndinde canke ni kuva ryari muvuga yuko naje murazi Data canke mwoshobora kuvuga izina ryiwe ndi Alpha na Omega itanguriro ni iherezo ndukuremwa kose kandi Yesu ni ryo zina yo mbega ukuntu ari byiza uguhishura rero mwibuke ntimushobora kubironka biciye mu banyeteolojiya ntibiza muri ubwo buryo biza gusa nk'uguhishurirwa umubatizo w'amazi ukoresheje izina rya Yesu Kristo bishobora gutangwa ku nk'uguhishurirwa Yesu hamwe n'Imana n'umuntu umwe nyene gusa ashobora kuza nk'uguhishura Bibiliya yose yubatswe kuguhishurirwa ishengero ryose ryubatse kuguhishurirwa Matayo 17 havuga hati kuko mvuze ni kuri urwo rutare uguhishurirwa kwa Mwemu nzokubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora turabaza uwariwe wese kugira twereke ahariho hose inkuru cyangwa icyanditswe aha ntariho babatije mu izina rya Data umwana na Mwemuyera hanze y'ishengero rya Katolika gushika igihe cya Martelite hanyuma ishengero rya Baporotigali kandi buri dayimoni nimwumvirize mu gihe tugiye mu bihe by'ishengero buri dayimoni yari mu ishengero rya mbere yo kwiragiye hariya muri kurikira gusa bandanye umanuka gushika ku mpera bizora angirira mu gusubira inyuma mu gihe cy'imberuka buri dayimoni bandanye kwiragira ku riburi shengero buri integuro ntoya yatanguye nko mu itanguriro ry'umuzabibu waratanguye gukura wariciriye inzira yayo biciye mu ishengero hanyuma uragaragara munsi ya mu minsi ya nyuma ndibitangaje Bibiliya yavuze iti hahiriwe abazohunga muri icyo gihe ego mugenza abazohunga ibi bintu byose rero saba Imana mu gihe turiko turavuga kubijanye no guhishurirwa musabe kugira kugwishurirwa kwibi kuko bishobora kumenywa kuko guhishurirwa gusa kandi ushobora gucungurwa kuko guhishurirwa gusa turabifitiye ubumenyi kuvyo ubwenge ariko ntushobora gucungurwa kiretse ubihishuriwe nta muntu ashobora guhamagara Yesu Kristo atari kugambwe mu yera ivyo nivyo bibiliya ivuga nta muntu ashobora kuvuga yuko Yesu ari Kristo kiretse byaronse nke mu yera ashobora kuvuga ati umwungere ni kwavuga bibiliya ni kwivuga uko n'ukuri shengero niko rivuga uko n'ukuri ariko wewe ntiwitahura gushaka umwe mu yera abiguhishuriye kandi yahindutse muri wewe nta muntu ashobora guhamagara Yesu ko ari Kristo atari kugambwe mu yera si kubw'ubumenyi si kubw'ubwenge ni gute bagiye kugira bibiliya ngo gerageza kuyiga kuyigana ikwira abayuda bakatolika n'abaporoti mu gihe batandukanye nk'uko umurango utandukanye n'ijoro niyumviriye yuko abayuda bari bazi byiza cyane kurusha ibyo niyumvira nkumbure yuko ari saha yavyo yo kuzaho byose bitegerezwa kuza muri uku gusubira inyuma guhambaye rero kandi mwibuke ibintu byose ntidushobora kubihagarika ariko ikintu kimwe gusa dushobora gukora no guterera umuco hariya nkumbure kwitanga nk'umumaratiri no kubandanya rero iyo niyo nzira yonyine dushobora kubikoramo ariko benshi bazotegerezwa gukora ibyo kandi uko niko bibiliya itangaje n'ibintu twinjiramo ntameze magabo zovyinjiramo rero ikintu cya mbere ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana bitangurira no guhishurwa kwa Yesu Kristo wari kandi Yesu ni Imana mushobora byose turabizi n'ibanga byabyitsera muvuge muti amina ni Imana mushobora byose kandi ifite izina rimwe iryo zina ryatanzwe gusa mu munsi y'ijuru aho utegerezwa gukirizwa nibyo Yesu Kristo kubera iki baritinya ku kidengeri nibyo ntashobora kwiyumvira murabona ni kubera yuko irya mpemu yikwega hari inyuma mu gihe simuruna kandi yinyuranije ubwayo hariya hepfo biciye muri kirya giye gihambaye cy'umwiza byakigize umugenzo kandi bigaragara naco muri iki gihe cya nyuma ubu itegerezwa gusa inkuru na bibiliya mu gihe duca muri iyi ndwi ukuntu bigaragaza ibyo bintu ubu ikintu igikurikira cyatanzwe na Yesu kuri Yohana biciye mu bumarayika kugira abihe iki amashengero yiwe abihishurira amashengero yiwe kandi ni nyenyeri ndwi mu kiganza ciwe yari ntumwa ndwi z'amashengero ndwi kandi buri muntu azoronka ubutumwa azobironka bwa butumwa bw'ukuri nyene bwahera ku itanguriro kandi kigeretse ko kandi iyo twimbitse kuri bijya bintu kugira tubone ingene Imana yinjiza ibi bintu n'ibyaka aro ruhore bizogutuma uvuza kamo vyombera vyiza ndabisomye hanyuma rero nkazozunguruka kanya gatoye nongera mvuza induru nkagaruka maze nkicara ubugira kandi hanyuma nkazunguruka akanya gatoyi ndanezerewe no kubona ibyo mbega ukuntu Imana ari umutunzi w'ikigongwe kuri twebwe kureka ngo tubone icyo kintu mu gihe tubibayemo yemwe ni nk'uko Yesu yavuze ati umuntu yagurishije ibyo yari afite byose kugira gire aguri diyama ugurisha ku isi ibintu by'isi n'ibintu byerekeye ku bindi bintu kugira ngo uronke ibi uko no kurishira inanga yawe neza kuri ibyo ni inanga y'ubugi ngo kubona ugwishurwa kwiwe ku ijambo ryiwe ubu wari we wese abisoma n'umuhigwe uko n'ukuri kandi twavuze muri iki gitondo namba udashobora gusoma uwumva babisoma arahiriwe rero umuheza agira utangurira kwabo kuri abo bazokwicara hanyuma bakabyumviriza abisomwa yamara n'umuvumo kuri uwo wese azogerageza kongera ko kuri bicanwe ngo akure ku kintu na kimwe kuri ibyo rero namba bibiri yihishura ku mugaragaro yuko Yesu yari Imana mushobora byose rero nibara kuri uwo wese azokura ku ikintu na kimwe hari yego no guhishuga uwo ari we wese azokongera ko ni uwo ubushobozi bushitse bwo guhishurwa n'igitabo cya nyuma cy'Imana amajambo yiwe ya nyuma yiwe ya kandi no guhishurwa uko ariko kose kuza gutandukanye n'ibyo n'ubuvugishwa bw'ikinyoma si Imana kuko ibi ni ukuri kandi mwibuke iki nico gitabo gusa muri bibiliya Kristo ashyira ku ikidodo bwiwe igitabo gusa yamakanisha igishashara yiwe hanyuma ashyira ku imihezagiro yiwe n'imivumo yiwe imihezagiro kuri abo bazovyakira umuvumo kuri abo batazovyakira ubu dushikiriye ubu ku kizinga pati mu kugira dutangura igice cy'icenda ikibanza cya mbere dushaka kuvuga ni umutwe w'ijambo ni iki iyerekwa rya Patimo byabereye muri AD hagati ya AD 95 gushika 96 ikibanza ikibabaza ha kubanza ku kizinga patimo aho giherereye nibiro ibiro metero 48 vy'inkengera y'igice cy'Aziya mu burengero aharabana n'ishengero rya Efeso mu kiyaga Ege kigaburwa n'uruzi Mediterane aho niho giherereye nimwiyumvire ubu itsinga ritoye rifise ibiro metero 48 vy'inkengera y'igice cy'Aziya mu kiyaga Ege gusa aharabana n'ishengero rya Filade cyangwa ishengero rya Efeso aho ubutumwa bwa mbere bwatanguriye aho Yohana yari umwungeri ico gihe mu yandi majambo kubatiza amaso inyuma mu buseruko kandi yariko araraba tumbereje ku ishengero ryiwe uvuye aho yari ari kandi ubutumwa bwa mbere bwari bw'ishengero ryiwe bwerekanye igishengero n'ibyizi yerekwa gahawera Yohana turuka ku mana yari umwungeri w'ishengero ryo muri Efeso muri ico gihe mbega iri zinga ryari rigizwe n'iki ryari rihe ryari rimeze gute n'ibyiza riratwi muri kahise nk'izinga ry'urutare rwuzu y'inzoka sikoropiyo imiserebanye n'ibindi ni nk'ibirometero 48 iruhande yaryo kandi ryuzu y'amabuye y'urutare ryarakoreshwa mu gihe cya Yohana nk'ikizinga cya Alcatraz ikibanza aho umwami w'ubwami bw'abaroma yahungiye ababisha babi by'ukuri ntibari gushobora kubagumiza mu ibohero n'ibindi bo bataye hariya kuri rirya zinga kugira bapfe berekere hariya bagume yo gushika bapfuye ikibaza impamvu Yohana yari hariya umuntu yubaha Imana umuntu w'umugorotse umuntu yavugangwa neza umuntu mwiza atari geragira ikibazo kuko ya muntu yari hariya Bibiliya yavuze iti kubwo ijambo ry'Imana hamwe n'igishinga ntacya Yesu Kristo ubu rero twaronse urufatira ikiza ngazinga cya Patimo mu kiyaga cya Ege nk'ibirometero 48 by'ingengera nk'ibirometero 48 iruhande yacyo cy'urutare cyuzuye imiserebanye sikoropiyo n'ibindi kandi cyakoreshwa nk'inzu y'ibohero nk'uko izinga rya Alcatraz rimeze baronse imbohe ntibashobora kuyigumiza mu ibohero ngabo ububisha bubi buteye ubwoba bamushyira hanze y'izinga Alcatraz kandi rero bafashe uyu yewera Yohana apfa ku mana uwa nyuma mu bigishwa ba Yesu hanyuma niwe wenyine yapfuye urupfu rusanzwe Yohana imbere yuko agenda ku izinga yagirijwe yuko yari umurozi kandi yabibijwe yagirijwe mu yibirijwe mu ngunguru y'amavuta amasaha 24 bamutageyo ntushobora gusohora mwemu yera arimo umuntu mu kumubiriza mu kumwibiza mu kumwibiza amasaha 24 mu ngunguru y'amavuta hakabura icyo aba na kimwe kandi yavuze igituma baroma bavuze yuko yari umurozi hanyuma carogayo mavuta mbega woshobora kwiyumvira ibyiyumviro by'umubiri nk'ibyo rero murabona igihe baduhamagara bati abasoma ibyiyumvira bapfumu na Belzebuli murabonaho iyo mpemu ya Keriva ariko murabona impemu y'ukuri yiva n'ibihe by'ishengero murabona amasaha 24 abiritswe kwa mu mavuta ashushe kandi ariko arabiragira kandi ntibana mukoze ko yo mbega ukuntu Imana yamukijije nke mugera wiwe ibikorwa vyiwe ntivyarangiye bamushize kwizinga imyaka ibiri kandi igihe Imana yari yamushize hariya hantu hawenye n'ubwiwe yanditse igitabo cy'ibyajuriwe Yohana nk'uko umumarayika w'umwami yabimuhishuriye kandi ubwo nyine ibyo byarangiye yagarutse imuhira hanyuma cabo umwungere w'ishengero ryo muri Efeso kandi Yohana akomoka ku Mana yarapfuye maze yahambwe muri Efeso yo mbega umushinga ubu ni byiza ishengero hanyuma munsi ya Yohana cyane munsi y'uguhamwa guhambaye Yohana yandika umurongo w'icana jewe Yohana mwene so mumaru musangi ya marushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu Kristo nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu Kristo Muyandi majambo yafashe ijambo ry'Imana hanyuma yariko ararigaragaza yuko ryari ijambo ry'Imana hanyuma Kristo yamugarutse ko maze ashinga intaye yuko yari mukuri ngivyo ijambo ry'Imana rigaragajwe muri we ryemeza yuko yari umugurano w'Imana rero ntibari gushobora kwanga ibyo kubw'ibyo bategerezwa kumubwira yuko yari umurozi yaroza amavuta hanyuma nta kibi na kimwe yamugize kandi yaroza abantu kandi ntibakize hanyuma yari umupfumu atashobora ubwoko bw'umuntu munaka mu bimpemu irwaye impemu yanduye kandi nico gituma bamutereye hariya biyumvira yuko yari umuntu mubi kugira ngwabe mu bantu ariko yashira mu ngira ubugombe bw'Imana kandi Imana yari ifise umugambi muri iyo nteguro yose ntiyoshoboye kumukoresha kandi n'uguhamwa kose n'ibindi kuko abera baraje yo mwene data Yohana tuzokora iki kuvyerekeye ibi kandi tuzokora iki Yohana yari umuhanuzi turazi ibyo kandi rero barabajije ibi bibazo rero Imana yari ifise ubwami bw'i Roma ngo buheze bumufate no kumushira hariya mwizinga kandi yavuze ati ubu muze ne Yohana nuze Yohana ashaka kukwereka ikindi kigiye kuba aba nyuma mu ntumwa za Yesu Kristo ntibyari nkenegwa kuvyandika kiretse Yohana rero yashizwe hanze yizinga Patimo mu myaka ya AD 95 gushika 96 yaravyanditse hama avuga ati jewe mwene so musangiye amarushwa ubu ntiyigeze avuga ku mibabaro ihambaye uwo ntiwari umubabaro uhambaye kandi ntiwaje ku ishengero umubabaro ukomeye waje kuba Yuda utari ku ishengero rero ntiwari umubabaro uhambaye ubu ku murongo w'icumi nari muri mpemu umunsi w'umwami Imana kandi numva inyuma yanjye ijwi nk'iry'inzamba nari muri mpemu kuri uwo munsi w'umwami ubu nta kizi ushoboye gukora gushika ubanje ubwa mbere kwakira mpemu Imana ntishoboye kugukoresha uri inkomezi zawe zose nini imfagusa gushika umanje uko bikorera muri mpemu nimba nzoririmba nzoririmbira muri mpemu nimba nzosenga Pawulo yavuze ati nzosengera muri mpemu akandi nimba hanyuma hari kicari ico cose kije ku jewe ari ciza gitegerezwa guhishurwa kuri jewe na mpemu kandi kikemezwa n'ijambo kigaragazwa kubwo cyo cama ubu nko mu yandi majambo ibyo mvuze Yesu Kristo yasezeranye mu ijambo ryiwe ko niba nshoboye kwihangana nkabatizwa mu izina rya Yesu Kristo nzoronka ingabire ariyo mpemu yera ikintu cya mbere nkwiye gukora ni kwihana narabihishuriwe ko ari ukuri hanyuma n'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo rero ni henyishwari nzoronka mpemu yera namba ndwaye kandi yaransezeraniye igihe no kwizera nkatuma ko abashinga nawe ibishengero bakansiga amavuta bakansengera ukwizera bifatanye no gusenga bizokiza umugwayi mwami ndize ndakurikira inyigisho zawe reka umushinga ntawe wishengero ansengere siyega nsiga amavuta ibyo biratunganye bandanya byose biratangaye birarangiye yo uvuga uti wewe ntiwiyumve gutandukanye uko biri kose Yesu ntiyavuze igihe Imana yamutanga ko ikimazi imbere y'ukuremwa kwisigiye yari umwagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi imbere y'ukuremwa kwisa ariko mu cyiyumviro ubwacyo cy'Imana yari yarabikoze sinari ngaha nawe nyene ntiwari ngaha ariko mu gitabo cy'Imana nimba amazina yacu yarimwo yarashizwemo imbere y'ukuremwa kw'isi mu gihe Imana ivuze ikintu icyo ari cyo cyose gitegerezwa kuba nuko igihe uhuye n'integuro y'Imana ukwiye kwibuka ko Imana izokwigaragaza ubwayo kandi yongere yitwaririke n'ibisigaye ukwiye kubandanya n'igikorwa giherahejwe yo ibyo ntabwo ari byiza cyane yo mana we byiyumvire bibwira Imana kandi Imana yavuze iti kora iki nanjye nzokora iki rero namba nkoze iki ategerezwa gukora kiriya ubu murwaniza avuga ati urabona yatebye ibyo nta budasabiza na Danieli yasenze igihe kimwe kandi yari iminsi 21 imbere yuko umumarayika aza kuri we ariko ntiyacitse intege yamenye yuko yari kuza uko yabiri kose rero yarindiriye gusa gushika ashitse harya ico nico yumviro yo nuko mu gihe uri kuraronka kwizera ubu dutegerezwa guheza ibyo turagira igikora neco gukiza indwara buno nyene sivyo nukuri ego cukwizera ariko dukeneye igikorane gikiza ubugingo kugira gikiza imbere hacu kuko ubwo nibwo buzohoraho ufise ubugingo budashira ntibuhinduka canke ngo bukure buguma ari bwa bundi ubu yinjiye muri mpemu imbere yuko ikintu icyo ari cyo cyose kiba ikintu mbere yakoze yari mu izinga ryitwa Patimo ibi bintu byose yari yakoze kandi yavuze ati numvise ijwi hamwe n'ibi bindi bintu byose ariko imbere yuko ibi bintu icyo ari cyo cyose kiba yari muri mpemu kandi nimba mubona neza ibyo muri bibiri y'urudomero ukuru mpemu mpemu yera amina yinjiye muri mpemu yo nibaza gusa yuko icyo gitangaje nari mpemu ku munsi w'umwami ku munsi wuwe umunsi w'umwami buhariho impari nyinshi mureke ducecekeshe ibyo umwanya mutoya gusa ubu nk'uko twavuze kino gitondo bamwe bavuze yuko ihishurwa by'uwera Matayo 17 yari Petero ishengero katolika yavuze riti yubatse ishengero ryiwe kuri Petero yari papa wa mbere yashobora gutekwa papa hanyuma akarongora murabona kandi yavuze riti Petero yagiye i Roma yahambwe hariya rero mumbwira ahantu na hamwe kahise cyangwa ahandi ariho hose aho Petero yigeze aca i Roma murabona Paulo yagiyeyo ariko si Petero ni byiza rero twasanze yuko izi nteguro zose n'ibindi byinjiyemwo murabona ariko kandi abantu ba kino gihe hose ahariho hose uca bobo ishengero rinaka rinini yari ifise umusumari wari mu kiganza ciwe murazi imisumari ngahe bari bafise imisumari nyayo no munsi muri 19 bari bafise amagufa bafise uduce tw'imitamana kandi bakora no kugumya kandi ntidufise ivyo bintu ntitubikeneye Kristo ni muzimari muri twebwe si mu misumari munaka canke agace ku musaraba Changa gace kigufa changa igini kintu icarisho cyose we ni ya mana nzima iri muri twebwe ubuyigaragaza ubwiwe dufise ikintu kimwe gusa cicibutso nisangira ry'umwami cibutso cy'urupfu rwiwe ari kuko biri kose Kristo bwiwe ari kumwe natwe no muri twebwe kandi ico nico kintu dukeneye kwereka ubwiza bwa mpemu yera isi kumwereka gushikaho umucu sohoka ni byiza rero ya rero murabona twafashe urya rundi ruhande rwibarabara murazi namye ngerageza kuba nkuko kandi umwami wacu yamye abimpishurira ibihe byose hariho uruhande rumwe ruri kure n'urundi ruri kure ariko hagati y'ibarabara hariho ukuri mbega mwabonye Yesaya aho yavuga yuko hazobaho inzira nini Yesaya 35 hanyuma muribuka ukuntu mwene data w'agaciro w'umunazarayo yahora aririmba yandirimbo murazi ya nzira yera inzira nini yera rero nimba uzosoma bibiliya yawe neza nihavuga ati inzira yera havuga hati hazobaho inzira yirori inzira kandi zokwitwa si inzira yiroro ariko inzira yera kandi nisahwanyi hereza iryungane murabona hazobaho inzira yiroro n'inzira kandi zokwitwa inzira yera si inzira yera murabona ibarabara ryubakwa inzira ibarabara ryiza ryubatswe igice kiri hejuru cyane kiri hagati kuko gituma umucafu wose wozwa impande zose zibiri nuko iyo umuntu aje kuri Kristo by'ukuri amaso yiwe abagumije kuri Kristo nimba ari uwe bishobisho na gato azoba umushikuzi namba ari uwukanye na gatoya azoja kuri runo hande rukanye hanyuma be ko nkombre hariya kurundi ruhande murabona ubwenge bwiwe ariko ikintu nyamukuru kiri hagati mwibarabara hamwe na mpema kwiye muri wewe atuma ugumushushe kandi ugenda amina kandi ukagumya bikwiye wewe ubwawe icubahiro kuri mpemu kugenda gusa nkuko mpema genda sigushika canke inyuma canke nkuko mpemu yera genda ishengero katolika ryavuze riti ugwishugwa kwa Petero ishengero rya Paulo ryavuze riti yari Kristo ariko bibiliya yigisha iti akwari uguhishugwa yahaye Kristo Imana yamuhaye wewe uri Kristo umwana w'Imana nzima uri umuhigwe wewe Simoni mwene Yona inyama n'amaraso ntibyaguhishuriye ivyo nta muntu seminare canke inzu yabizera yabiyeza ikintu icarizo cyose yakwigishije ivyo ariko data wo mwijuru yabiguhishuriye wewe uri Petero kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora ubu tuje ahandi hantu ngahaho bafise ivyiyumviro bibiri bitandukanye ubu ndashobora kwihenda nimba nihenze Imana imbabarire ariko ngira ndeke kwemeranya n'abadivantiste bo ku munsi w'indwi indwi bavuga yuko wari umunsi w'indwi warimwo umunsi w'umwami bene data b'abadivantiste bo ku munsi w'indwi kandi benshi muri bo bavuga yuko bari ku munsi w'isabato niwo yise umunsi w'Imana w'umwami ishengero ry'abakristo ribyita umunsi w'umwami umunsi w'iyinga umunsi wa mbere kandi turabona kenshi yuko ishengero ry'abakristo ni naryo uno munsi abaporoti ba werekana nk'uko ari umunsi w'umwami umunsi w'iyinga ibyo si byanditswe umunsi w'iyinga nari umunsi wari umunsi wa mbere w'indwi muri bibiliya si umunsi w'umwami kandi naho nyine umunsi w'indwi ntiwari isabato ntibyari gushoboka kuri uwo kuba umwe muri ino minsi kuko byafashe Yohana imyaka ibiri kwandika uguhishura wari umunsi uwe hari haciye iminsi myinshi y'indwi n'iya mbere bibiliya ibyahishuriwe Yohana byanditswe mu myaka ya Adamu 95 gucika 96 imyaka ibiri wari umunsi w'umwami nibyo yavuze neza na neza kandi nibyo wari Yohana yajanywe muri mpemu ku munsi w'umwami uyu ni umunsi w'umuntu ariko umunsi w'umwami uzoza mu byanditswe tusosanga yuko yari mu minsi mu munsi w'umwami yajanywe muri mpemu atuzwa ku munsi w'umwami amina uko n'ukuri murabona yari mu munsi w'umwami biri ivuga kubijanye n'umunsi w'umwami turahashika mu kanya ibyanditswe byinshi ikintu cya mbere umunsi w'isabato nk'uko tuwuvuga umunsi w'isabato ni ukubaha umunsi umwe munaka turafise icyagezwe ico kubaha umunsi w'iyinga nk'isabato nta cyagezwe dufise cyo kubaha umunsi wa mbere nk'isabato mu isezerano rishasha bibiliya ivuga mu baheburayi igice cya kane iti nimba yesu yabahaye uburuhukiro ntiyari kuvuga uwundi munsi uko n'ukuri ariko ngaho hagumuru ukuruhuka cyangwa kubaha isabato ku bantu b'imana kuko twebwe twizera na twebwe twarinjiye mu buruhukiro bwiwe twahebye ibikorwa byacu nk'uko imana yahebye ibyayo nimurabe yo imana ishimwe niyumva neza ndarengewe nimurabe ku munsi w'isabato imana yakoze isi mu minsi itandatu maze ku munsi ugira indwi yaruhutse kandi ntiyasubiye kuba ka ayandi masi rero yayihaye abantu nk'icibutso kubera utoshoboye kuyibika ubu kubera igihe wubahiriza isabato hano ikindi gice cy'isi ni kuwiyinga rero ubugira kandi murabona rero byerekanye ko byari iby'abantu akanya gatoye ku bwa Isirayeli ariko rero abantu b'Imana baguma bubahiriza isabato kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro naho yari yarahejeje ibikorwa byayo uhereye ku kuremwa ku isi kuko hari aho yavuze ku munsi w'indwi yongera gutoranywa umunsi vugira mu kanwa ka Dawidi mwebwe mu byandika abaheburayo kane yongera gutoranya umunsi ni uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire giheze aho mwumvira nk'uko tumaze kuvuga aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanteze imitima yanyu kuko iyaba Yesu yarabaruhuye umunsi ntiba yaravuze iby'uwundi munsi nuko rero haracyariho uburuhukiro cyangwa bubikiwe isabato ijambo kuruhukisa isabato ni ijambo tutamenyereye risiguru kuruhuka ni ijambo ry'igiheburayo risigura umunsi w'ukuruhuka umunsi w'isabato ntukora uraruka kuko iyaba Yesu yarabaruhuye ntiba yaravuze nk'uwundi munsi ariko haracyariho uburuhukiro cyangwa bubikiwe abantu b'Imana kuko twebwe twinjiye mu buruhukiro bwayo twaruhutse ibikorwa byacu nk'uko Imana yaruhutse ibyayo ntitwigera dusubirayo umunsi ukurikira w'iyinga kugira ngo dusubire kuyitangura kandi twarinjiye mu buruhukiro avuga ku byo ubuhirwe Yesu yavuze ati mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice jewe ndababwire yuko umuntu wese azorakira mugenzi we atagituma azoba yamaze kumwica mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntugasamba nico nicagezwe ariko jewe ndababwira yuko umuntu wese araba umugore w'undi akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima wiwe mbega ibyo ni ukuri rero ibyo bintu byose byari byibutso ibimenyetso gusa twumiza mu kurindira yuko igihe cyiza gishika rero igihe Yesu yabirangiza Matayo 11 ubuhirwe yavuze ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mwikoreze ingata yanjye munyigire ko kuko ndumugwa neza niyoroheje mbega sibyo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura namba warananiwe umunsi umwe iminsi icumi imyaka itanu imyaka mirongo itanu n'itanu imyaka mirongo itanu imyaka mirongo icyenda maze ukaburushe uremerewe nuze kuri jewe ndakuruhura nzogukuraho uyu mutwaro w'ibyaha kandi nzoguha uburuhukiro butunganye kandi buhagije none ubwo buruhukiro niki reka reka tubirabe umwanya mutoye turabe ubwo ari bwo bamwe muri bo bavuga bati yemwe genda wiyunge n'ishengero ya shiri zina ryawe mu gitabo ya yemwe uwo mubatizo munaka wo mu mazo ya reka tubirabe neza tubone byari byo murashaka kubibona hano neza na neza mu gihe tukirindiriye turaja kubona ho Yohana yagiye ku munsi uwuhe yagiriye ko igihe Yesu yapfira hano ku isi igikorwa cyari cyarangiye yaciye yinjiriye ahantu hanaka rero reka tuje muri Yesaya igice cy'ibiri n'umunani umurongo w'umunani ndizera kwa rubu Yesaya ibiri n'umunani umunani reka dusome Yesaya ibiri n'umunani umuhanuzi avuga imyaka amajana indwi na cumi n'ibiri imbere y'uko ibiba none ni bangahe bashaka kumenya icyo ari cyo isabato y'ukuri uburuhukiro bw'ukuri nibyo ndibi rero hano niho umuhanuzi yavuze kandi ndaja kubereka aho byashikiye ni muri Yesaya ibiri n'umunani umunani kuko yose umuhanuzi ariko avugishwa ku by'iyi minsi kuko ameza yose yuzuye ibirutsi n'ishishi abantu bagira isangira banywa itabi kandi banywa inzoga banabesha no kwiba rero nta kibanza gitunganye kiriyo uyu azokwigisha ndubwenge ninde wo kwigishije ubwenge uyu munsi ni bangahe bumvise Billy Graham uno munsi cyari kigwa cyiza yigishije ko ukuntu umuntu yokwize ikinyoma no kubandaniriza muri icyo kinyoma kandi mbere no kwisigura ubwoko no kwiyumvira no ko bariko bakora ibyiza abanyamerika bemera yavuze kandi avuga ati akayungiro k'umuntu w'ubwenge ni tabi ry'uburitumura bemera ibinyoma by'umuntu arwanize hanyuma ho kumufata nk'umusazi cyari cyo cyose ari kunywa icyo kintu maze bakagerageza kumugira umunyabwenge n'umusazi kuba hanywa icyo igihe byuzuye urupfu na kanseri n'ibindi kandi aguma abikwega gushika mu mahaha yiwe n'umusazi sisi akayungiro k'umunyabwenge kandi ikintu nk'icyo ntikiriho umunyabwenge ntakoresha ikintu nk'icyo nta buzima buhari atari mu ma orterzi no 92 cyangwa ikintu nk'icyo nta bugingo buhari nyuma ya Kristo ubwo nibwo bugingo bw'ukuri bw'inkomoko ni ikintu gituma umugabo n'umugore banywa ibyo bintu kubera baba bariko baragerageza kuzimya irya nyota hariya Imana yashizeho kugira bayirondera ariko bagerageza kugizimisha ibintu by'isi kandi nico gituma dufise ibyo bintu nico gituma abantu bigenza guto kubera bagerageza kuzimya inyota y'Imana iri muri bo gutyo umurwaniza akabaha urupfu aho kubaha ubugingo ameza yose yuzuye ibirutsi abakozi b'Imana n'abandi barabivuga bati ni byiza kwinezereza ibyo ntibibaho uyazokwigisha ndubwenge kandi azotahuza ubutumwa nde abacutse n'abavuye kwibere ubu ntitukiri inzoya kuko ibyiwe ari bwirizwa kurindi ibwirizwa kurindi n'umurongo ku wundi umurongo ku wundi hamwe tumwa handi utundi noneho rero azovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no murundi rurimi aribwo yari yarabariye atuko niko iki bubiki w'isabato kuruhuka aho abarushe ba nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe hashobora gutuma urusha ruhuka aha niho uruhukira ariko banka kumva ibyo byashitse ryari
When did that happen?
Imyaka amajana indwi na cumi n'ibiri inyuma y'igihe ku munsi wa Pentekoti iminwa ididagi yanjye avuga ubutumwa maze abantu kana akabuzura mpemu yera batangura kuvuga mu zindi ndimi ariyo mpemu yera bafata ubuzima bwabo maze bitandukanya n'ibintu by'isi rero binjiye mu buruhukiro bwa Kristo Pawulo yapfutse mu Baheburayi igice cya kane ati twebwe abaruhutse mu buruhukiro bwiwe twavanye n'ibikorwa by'isi nk'uko Imana yabigize ku munsi w'ukuri makwayo Imana yinjiye mu buruhukiro bwayo maze natwe kwinjirana nayo inyuma y'ibikorwa byacu by'isi biheze ngiyi sabato yawe yanyo nyayo y'ukuri rero Pawulo yarajanywe maze yinjizwa muri iyo mpemu y'isabato hanyuma yatwawe na mpemu yera gushika ku munsi w'uhoraho ni kuki tugira intambara ni kuki tugira imivurungano ni kuki igihugu kirwanya ikindi Yesu yaraje umukama w'ubugingo maze baramwica mu minsi mikeyi kandi muri uno mwanya ubu hariho ibikoko byitwa karibu na per nowhere n'udukengeri n'ibindi bintu biri ari yavyerekana umunsi mukuru wabagwa gipagani n'ivyishengero katolika ryiremeye abantu barariha amafaranga menshi maze bagahakana ubuganu tuganuke n'ibintu nk'ivyo ubupagani no weri n'umunsi wo gusenga kandi mbere Kristo ntiyavutse namba ku itariki ya 25 Kigarama ntiyari kubikora namba woba warabaye mu bayudi minsozi ibayutsu urubura ibikomeye kurusha uko biri ngaha yavutse muri ndamukizi igihe ibidukikije biba bisubiye kugira ubuzima rero hariko n'imigenzo yabo hanyuma ni kuki kuki dukora ibyo bintu kuko dukurikira imigenzo yashiriweho n'abantu aho gukurikira ibyagezwe by'Imana bo ikintu nk'icyo ntacyo kimaze ariko bawugira gusa umunsi w'urudandaza ni ipfumwe ibiterasoni kuri bo gukora ibintu nk'ibyo umunsi mukuru wa gipagani kuva ryari Pere Noel afise icyo ahuriye ko na Yesu kuva yagara gakwapfu ka Pasika canke inkomoko canke yasizwe irangira inaka canke ikintu kinaka canke ako gakwapfu gatoye kera gafise isano n'izuka rya Yesu Kristo ntimubona ukugene isi y'urudandaza ibyo niyo niyo mpamvu bagurisha ibyo bitabo bya rock and roll amafoto ateye isoni agayitse n'ibintu nk'ivyo nuko kamere mere nuko kamere k'abantu gafise inyota y'ivyo bintu bipfuye ni kubera hari ikintu kinaka kibi mu mitima ntibinjiye mu buruhukiro bw'Imana ngo baheze bitandukanye n'ivyo bintu igihe binjiye hari yamaze bakaronka mwemugera rero baba baseze y'isi n'ibintu by'isi Imana yaramutwaye yose nizera ko yatwaye Paulo hari ya mwijuru rya gatatu yarabonye ibintu ni byiza mwe mugera waga aciro yarakoze indwi nkeya ziheze hano reka ndabe mu yandi majambo nari mfise ubwoba bw'urupfu maze mwe mugera yarandunganye hanyuma nyereka ibyo ari byo mwarumvise igishinga nta rero igihe nagaruka mbega rupfu ruboyi rwawe ruri hehe yatwawe kuraba ibyari inyuma y'igihuzu yarandetse ndagaruka kubabwira yuko hari inyuma atabisigo n'amadayimoni biriyo turabagabo n'abagore tukiri bato tutigera dupfa tutigera tugwara inyuma gusa y'igihuzu urupfu ntacyo rwoba rukikugira atari kugushikana muri icyo kibanza Rero Yohana yajanywe ku kizinga Patimo muri mpemu ku munsi w'umwami iki nico gihe cy'abagabo abagabo bariko bararwana ariko umunsi w'Imana uzoza igihizi ingoma zizohinduka ingoma z'umwami ni za Kristo hanyuma hazoca haba inganji ihambaye nyimyaka igihumbi umunsi w'Imana umunsi w'ukuza kwiwe urubanza rwiwe ubuzoba umunsi w'Imana uyu ni umunsi w'abantu nico gituma babafata nabi no kubagiria icyo bashaka ariko hazoba igihe baba hamagara babitubu abikumbagaza hasi n'abashikuza ariko hazoza igihe murabona aho bazoba batazosubira kubikora bazokuma induru baboroge kandi bikubite ku birenge byanyu Bibiliya yavutse muri Maraki kaneko muzohonyora iminyota yabo bamaze gusha ntihazosigara umuzi canke ishami ibyo nibyo Bibiliya ivuga iti umugororo tazohonyora iminyota y'abanyabyaha ibyo nibyo nta muzi canke ishami bizosigara bizosigara nta kintu na kimwe cyo kugaruka ko nta kani bazoba baherengeteye rero uyu ni umunsi w'umuntu ibikorwa by'abantu ibikorwa by'abantu ishengero ry'abantu ibyiyumviro by'abantu ariko umunsi w'uhoraho uri hafi rero yari muri mpemu ku munsi w'Imana ni byiza kandi ikintu cya mbere yumvise igihe ya muri mpemu ku munsi w'Imana umu reka dusome umurongo wa cumi muri mpemu ku munsi w'Imana kandi yumvise ijwi nk'iry'inzamba reka ntiduce kuri uyu mugani ubu namba dukeneye kubifata ejo turashobora kubifata murabona umuntu wese arabe ku isaha kugira ngo sinchegwe rero neza yari muri mpemu ku munsi w'Imana rero mwibuke ikintu cya mbere ukwiriye gukora niki winjire muri mpemu ni gute ibi byahishuwe bizogushikira injira muri mpemu ni gute uzoronka mpemu yera injira muri mpemu igihe wari munyabyaha nyuma ukaja gutamba winjiye irya ya mpemu yoyoyo watanguye gukubita amashi no gukubita ibirenge byawe hasi hamwe no kuryoherwa birengeje no guta inkofero yawe hasi no kuzunguruka uzunguruka nk'umusazi wari muri iyo mpemu woshobora kwiyumvira umuntu umwe akunda gutamba agiye mu kumugoroba wo agutamba akavuga ati rero maze mwese muze mwese muri ko mugira ibihe byiza cyane ndibaza yo bovuze bati ewe wasizwe n'amajambere wawunge we ngaha murabona genda aho bakina basketball umuntu umwe arakubisa agapira cyangwa ikindi kintu hanyuma akaguma yicaye maze akavuga ati yemwe nibaza ko ari byiza oya ntiwobaye uri umukunzi wa basketball ntiwobaye w'ukuri ntiwoburi urimwo mpemu ya basketball igihe umuntu akubisa agapira urahaguruka hanyuma ugasemerera uti mana we turatsinze urambura inkofero ku mutwe wumbye umuntu nka kuriya ntihagire umuntu avuga ijambo kuri ibyo hanyuma mu rusengero igihe winjiye muri mpemu haguruka hanyuma semerera uti shimwe shimwe haleluya warahashimwe umuntu munaka azohindukira avuga ati umuntu yikumbagaza hasi yo mwene data wuwe ngiye kubabaza ikibazo namba turi abera bikumbagaza hasi kuko dukora ibyo rero bobo ni abikumbagaza hasi banduye hariya no pfuma mbuwera yikumbagaza hasi suko namwe aho kubu wanduye yikumbagaza hasi mana we byukuri abikumbagaza hasi banduye rero yari muri mpemu yinjiye muri mpemu hanyuma ibintu bitangura gushika hanyuma rero igihe yinjira hariya yumvise inzamba rero inzamba yama iminsi yose imenyesha ikintu kigiye gushika ngiyo ugiye umwami agiraze muzokumva inzamba igihe Yesu azotazopfuza inzamba mbega ibyo nibyo igihe Yosefu yagenda havuze inzamba kandi rero ubu hari ikintu kigiye gushika Yohana yinjiye muri mpemu maze yumva inzamba yumvise inzamba cya ahindu ukira kuraba icyari inyuma yiwe igihe yumva inzamba maze kwinjira amaze kwinjira muri mpemu nkumbure yari kwaratamba simba yiruka kuri kijya kizinga yari mu bihe byiza yari muri mpemu rero hanyuma we birashoboka kumvikana nk'umukurogota y'amaraso uko mvuga murabona yari gushobora ibyo ni rero yashobora kuba yari kwarakora ibyo ndize yaremo yari mu bihe byiza muri mpemu ariko ahimbaza imana kubera ibyo nibyo byashitse igihe mpemu yera yamba yaba manuka ku bwa mbere igihe mpemu yera yabamanuka ko yibabaye nk'abagabo n'abagore baborewe kandi bigenza nk'ababorewe kandi barandagata amajambo hanyuma bahamagara babandanya gutyo gushikaho abantu bavuga bati aba bantu banyoye vino nshasha uko niko bigenjeje igihe cya mbere rero mpemu yera agarutse kandi arashobora kuba yigenjeje nk'uko murabona nta kintu gishasha kuri ibyo ibyo bintu ni ubutumwa bwiza bwa teregome muri mpemu ku munsi w'umwami rero turabyumviriza n'ubu none wiki rero yari kwarakora iki yarungitswa kuwe ku kizinga ajanwa muri mpemu ku munsi w'umwami kandi akimara gushika ku munsi w'umwami yumvise inzamba yari iki yari umuntu yari kwaraza umuntu ahambaye yari kwaraza inzamba yaravuze umuntu yari kwaraza yari itegereje haleluya inzamba ivuga iti ndi Alfa na Omega uwa mbere n'uwa nyuma sitangazo ry'urubanza rwa kabiri cyane urubanza rwa gatatu ariko n'urubanza rumwe rye n'izina Alfa na Omega imbere na beretse ikintu ngomba kubabwira uwo ndiwe igihambaye mu byahishuwe byose n'ubumana buhambaye bw'umwami Yesu Kristo ntushobora gushika ku ntumbero ya mbere gushika wizeye ibyo sohoka ibyo nibyo Petero yavuze ati nimwihane hanyuma rero mubone kubona Imana mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubwo guharigwa ibyaha byanyu hanyuma rero muzoba mwiteguye kwinjira muri mpemu ikintu cya mbere mutegerezwa kumenya n'ubumana bwa Kristo ndi Alfa na Omega nduwo gutangurira kuri gushika kuri ze nta wundi ari hatari jewe nari kwitangurira nzoba ndi no kwiherezo ndurya yari ari kandi agiye kuza ushobora byose mu byiyumvire ko ibyo nibyo inzamba ivuga mera magabo Yohana winjiye muri mpemu hari ikintu ugiye guhishurirwa n'igiki inzamba iravuga ikintu cya mbere iti ndi Alfa na Omega icya mbere mu byahishuriwe Yohana byose yo munyabyaha cabugufi wihane ubi imbere yuko igiye kirenga ndyarufana Omega ico ni kintu cambere yamubwiye uwo yari ninde ari kwaraza n'umwami Yesu umwami Imana umwami mpemu yera yavuze ati ndi byose ndi gutangurira kuri agushika kuri ze ndi tanguriro ni herezo ndu ubudapfa ubuhoraho mukanya gatoya turaja kumubona mukuboneka kwiwe kw'ibintu ndwi itegereza uwariwe ndi tanguriro ni herezo ndi arufana wo megwa mbere ni wanyuma ndi andiho atakindi kintu na kimwe kirabaho kandi nigiye atagisigaye ndi ndiho muyandi majambo ndu wa mbere ndu wanyuma hanyuma niki ubona ni cyubona ubyandike mu gitabo hanyuma birungike ubirungikira ayo mashengero ndwi ari muri Aziya muri Efeso simune na Perugamo twatira Sarudi Filadelfia no muri Odikia ni byizi cyambere mu byakiro byose n'ubumana buhambaye bwa Yesu Kristo utegerezwa kumenya uwo ari wigihe wumviriza ijwi ryo ni byiza riryajwi ryavugiye ku musozi wa Sinaye ni riryajwi nyene ryavuze ku musozi wo gukayangana riryajwi nyene ryarindi nk'iry'umwana w'umuntu rero itegereze kuri uyu murongo ukurikira ivyo ni byiza hanyuma mpinduka igice cya 12 ubu tugiye kuva kuri aya mashengero mu mwanya mutoya gusa kubera iyindwi yose izani y'aya mashengero murabona rero tugiye kuri simba ariko yavuze ati ibi ngiye kukwerekaho urungi kwiri ubutumwa nakweretse mbega urinde ndi uwa mbere n'uwa nyuma nge wa uhambaye ndi Imana kandi naje kukubwira yuko ngira ndaguhe ubutumwa ku mashengero ndwi ngomba ubyandike itegure murabona akanda amashengero ndwi ari muri Aziya rero yari amashengero hariya na kamere muri ayo mashengero ibiri mu bihe by'ishengero bigiye kuza rero hanyuma mpindukira kuraba iryo jwi rivuganye nanje mpindukiye mbo nabonye ibiterekwa kwa tarindwi vyizahabu ibiterekwa kwa matarandwi vyizahabu rero ni uko King James asobanura bibiliya mushobora kuba muyifise canke mufise Scofield canke nkumbure Thompson Chan canke zimwe murizo esu kuri hariya ntibavuga ibiterekwa ko amatara bavuga ibifata matara ibigumya matara ndizera n'ibyo jambo nyaryo ryavuzwe mu gusobanura nyako murabona muyandi majambo ibi biterekwa kwa matarandwi vyizahabu byaramashengero aravuga mu nyuma ndi ku murongo wa 20 nga ibiterekwa kwa matarandwi wabonye ni amashengero ndwi rero ubona namba byari ibuji yohera ryose rigaherengetera mu mwanya mutoya gusa ariko ntibyara amabuji ni kigumya matara havuzwe igifata matara mpindukiye nabonye ubusa n'umwana w'umuntu ahagaze hagati ibiterekwa kwa matarandwi ubu ubu ni murabe ibuji yozima vuba yohera mu masaha make yoba yazimye ariko ikigumye itara ni ngiki ngaha reka dufate icyanditswe ngaha reka dufate Zakariya 4:1 rero nkumbure twoshobora kugukura muri Zakariya hariya icyo turondera Zakariya 4:1 akandi ndizera ko nkumbure muri ibituza gushobora kuzana hamwe birya turiko turarondera sinshobora gutora Zakariya muri Zefaniya sivyo ni byiza bibiliya yanje ya kera iri hafi guhera Zakariya 4:1 umviriza neza rero murabona ishusho nziza ngaha
I can't find Zachariah and Zephaniah, can I? All right.
Ni vyiza. Bibiliya yanje ya kera iri hafi guhera. Zakariya 4:1 umviriza neza rero. Murabona ishusho nziza ngaha. Maze umumarayika umuhanuzi rero imyaka 319 gusa imbere ya Kristo maze umumarayika twavugana aragaruka arankangura nk'uko umuntu akangurwa ava mu itiro rero umuhanuzi ari mwiyerekwa arambaza tubona iki ndamwishura ntimbona igiterekwa kwa matara rero ni jambo rimwe basobanuye ikigumya matara cyose gicuzwe mu izahabu umubehe wacu urahera hejuru urahahera hejuru iryo ryari itara ushe rishamitse kwa matara ndwi kandi ayo matarandwa ari hejuru kuri wo rimwe rimwe rifise umuheha yose uko arindwi murabona vya bihe by'ishengero biriko biraza murabona kandi impande ya zombi hari biti by'imerayo bibiri rero nubwoko kukibwa n'igiki biturira murarya matara mu bihe bya bibiliya hari n'umwe abizi amavuta amavuta bwoko kamavuta ya irayo ibiti by'imerayo bibiri ni ibikisezerano rishasha n'irya kera ni bibiri bihagaze iruhande kimwe buryo bwa wa mubehe ikindi ibumoso nuko mbaza umumarayika twavuganye nti mbega ibyo bisobanurwa bitega mugenzi maze umumarayika twavuganye arambaza ati mbega ibyo ntuzi uko bisobanurwa ndamwishura ntoyaye mugenzi aranyishura ati ngira ijambo uhora hantumye kuri Zerubabeli ati si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubwa mwemu wanje ni kuhoraho nyine ingabagize azoshumbusha Yerusalemu rero igiterekwa kw'amatara n'igiki nikigumya amatara kandi mwitegereze ukuntu ari byiza ngaha igihe yahindukira yabonye uyu asa n'umwana w'umuntu ngaha ahagaze hagati y'ibigumya amatara ndwi byiza habo bisigura ibihendwe by'ishengero byari kuza kandi umuheha wose canke canke ikigumya amatara icyo ari cyo cyose cyari gicometse ku mubehe nyamukuru wavamwe amavuta kandi muri ayo mavuta havamo urutambi ruduga imbere mu itara kandi urwo rwaba rucobetse mu mbavuta kandi igihe cyose basuka amavuta hejuru y'umuheha w'itara ariwo wuzutse umutumba munini nyamukuru n'ishami rinini hanyuma akajya mu mitumba nk'uko hanyuma itara n'urutambi rurekera muri uyu wabandanya wa kijoro n'umutaga ntibyigera biba ngombwa ko ubyatsa ntibyigera rizima baguma basuka amavuta gusa mu muheha nyamukuru kandi ibi biterekwa ko amatara washobora wasohokuku byaba biteretswe ko amatara hejuru yabyo urutambi rupfa mu ruheha rwamanukira nga rwaronkera ubuzima bwago ngaha yo Yesu ukuntu bitandukanye na buji Yesu ukuntu bitandukanye nibiterekwa kwa amatara kandi gikwega amavuta rero ibi biterekwa kwa amatara umuriro wari kuri ibi biterekwa kwa amatara mu isezerano rya kera iyo batsi itara rimwe ntibashobora kwatsa itara rikurikira n'uwo mucanwa nyene baba bafise mu minwe batsa rimwe rimwe hanyuma bakariterura maze bakatsa irindi itara hanyuma bakarisubiza hasi hanyuma bakatsa irindi itara hanyuma bagafata maze bakatsa iri itara nawa muriro nyene batanguranye mu ntango yo nizera ko bita barengana Yesu Kristo ko yararejo nuno munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira wa muriro nyene he mugera wakije imwe imwe muri ya mashengero ubandanya mu bihe by'amashengero mbega Yesu ntiyavuze muri Uwera 15 Yohana ati ni jewe muzabibu namwe muri amashami rero we ni umuzabibu nyamukuru twebwe turi amashami rero umuzabibu ntiwama ibyamwa kushobora gufata igiti cyo mu bwoko bw'indimu nk'umucungwe hanyuma ushobora gufata ishamukuye ku emwe novuga igiti cyama pamplemousse hanyuma ugasatura gatoyi ku giti cy'umucungwe maze ugashyiramo cya giti cyama ama pamplemousse kizomera uraja ngaha maze ugafata ishami ry'indimu hanyuma ukarishyira ku giti cy'umucungwe kizomera cyane ufata igiti cyama grenade maze ugifate cyane cyama cyari cyo cyose mu bwoko bw'indimu igiti cyama mandarene cyangwa icyama natangero cyangwa icyama icyari cyamwe icyari cyo cyose cyo mu bwoko bw'indimu hanyuma ubishire kuri iki giti kandi bizokwega ubuzima bw'icyo giti cy'umucungwe ariko ntibizokwama imicungwe bizokwama amapamplemu bizokwama amatangero bizokwama indimu ariko biriko birakwega ubuzima bw'umuzabibu w'ukuri ariko hamwe uwo muzabibu wotse uwundi muzabibu irindi shami rizoba rifise ubuzima bumwe nk'uwo muri wo rizokwama umucungwe kuko mu ntango mu mizi yacu hari ubuzima bw'igiti bw'umucungwe ari kibindi bishobora kubeshwaho nacyo mu gihe ari ibyo mu bwoko bw'indimu ariko ntibishobora kwama icyama cy'inkomoko kuko byo si by'inkomoko uko ni ku ishengero rimeze barasatuye umuzabibu maze bamadikamo Presbyterian Methodist Baptiste n'ibindi nk'ibyo biriko byama icyamwa Baptiste icyamwa Presbyterian icyamwa Methodist ariko hamwe icyo giti cyomera ku wundi muzabibu wo bari umuzabibu w'ubwoko bumwe nk'uwo cazanye ku munsi wa Pentecost umuzabibu w'inkomoko uvuga mu ndimi kandi ugire ubushobozi n'ibimenyetso ibimenyetso bya Kristo yazutse muri wo kubera iki kubera kukwega ubuzima utewemo ahobwo ntibutewemo ariko bwavukiyemo Imana ishimwe yo mana we ico sinaciyumviriye kirya gihe murabona ibindi byorekereweko babyorekera ku giti kugira ngo byami byamwa byavyo ntibishobora gufata ibi ntibizera bibiliya kuko ntibigeze bamenya na kimwe kuri byo ariko asangwa baravukiye muri burya buzima nyene bwavuye muri kirya giti ico nico kintu conyene bashobora kwama n'ubuzima bw'umutumba w'inkomoko iyi mitumba y'amatara yose ikwira mu mubehe umwe munini y'umubehe umwe muniniya hanyuma ibiterekwa kwa matari cena bindwe bitandukanye canke ibiterekwa kwa matari ndwi bitandukanye bikabikonera bikabi bonekamo kandi gihe byabikora itara ryose murarya byaba ririko rikwega ubuzima bwaryo nyamukuru kandi umuco waryo wava akukuntu urutambi rwaryo rwaba ruko rubombetse munsi muri ya mwa muwehe nyamukuru yo mbega ishusho nziza yimwe muri za nyenyeri ndwi nizosha shushanya n'ubuzima bwazo bwakijijwe bwakijwe na mpemu yera nga kandi kubwo kwizera yakijwe na mpemu yera kandi ubuzima bwazo n'urutambi oya sibuji ariko n'urutambi rubombetse muri mpemu yera muri Kristo kandi biciye mu rurya rutamba ariko arakwega ubuzima bw'Imana kugira ngo ahumuce ishengero ryiwe yo mbega ishusho y'uwizera w'ukuri ariko atanga umuco w'ubwoko ki bwa bwoko bw'umuco bwariho igihe urutambi rwa mbere rwatswa igihe ishengero rya mbere ryatangura ryari Efeso Pawulo umumarayika w'iryo shengero imwe mu nyenyeri hari inyenyeri ndwi bisigura abamarayika ni intumwa ndwi iyi yinga ndashobora gufata ibyanditswe na kaise kandi ndabemeze ko kimwe cyose cyo muri ibyo ari ukuri mu mumarayika wese kandi buri mumarayika yari afise umuco umwe ibyo ni byo kandi rero neza hagati y'ibi bihe urya muntu ahamba yategerezwa kuza murabe rero bakura muri rurya rwabya nyamukura amavuta umuco ubuzima bujobetse muri Kristo mwarapfuye kandi ubuzima bwanyu bwinyegeje muri Kristo biciye canke bunyegejwe mu mana biciye muri Kristo kandi bushitswe ku ikidodo na mpemu yera nta buryo na bimwe bwo kuja kure ya hariya mbega mushobora kubikora gute nta muntu n'umwe ashobora kubahindura abahindukiza amaherezo y'ubuzima bwanyu bwahakana ubuzima bwanyu bwajana na mpemu yera yo bwa butanga umuco ni hehe irindi herezo ry'ubuzima bwawe bwajobeswe hehe muri Kristo twarapfuye maze duhishwa muri Kristo mpemu yera abiziriye hariya mu buryo ushobora idayimoni ntishobora kugukurako amina ashobora kuvuza uruhwa maze akagukoma urwamu n'urupfu bwarwo ntirushobora kugukorako ewe rupfu uruboyi rwawe ruri he mbega insinzi yawe iri he Imana ishimwe yitu hintsinzi mu mwami wacu Yesu Kristo iherezo ry'uyu murongo maze tuhasome ndindukiye mboni ibiterekwa kwa matarandwi byiza handi byiza habu kandi hagati y'ibyo biterekwa kwa matara mbona ubusa n'umwana w'umuntu mbega mwarabibonye inyenyeri biterekwa kwa matara amatara mbega bisigura iki mbega ibi bisigura iki yuko ububwiriza tuba mwari gihe cy'ijoro amatara n'imico n'inyenyeri bisigura ijoro none ni gikinyenyeri ikora imuri ku muco w'izuba gushika aho izuba rigaruka izina ry'uhoraho riheza gigwe kandi umukozi w'imana w'ukuri ntamurikisha isi timu rinaka umuco wiki biriti ivyatsi biriko birasha amurikisha kwa kaka kwizahabu ya Kristo kwishengero yuko ari wa wundi nyenejo kandi ari wa wundi ikugeza ibihe bidashira kandi akayanganira kuri jewe amina uwo ni wo muca murikirisha ayinyenyeri murika umuco w'izuba murabona rero tumurika umuco w'umwana w'Imana dukora ikintu kimwe yakoze dutanga umuco mbega n'umuco bwoko ki umuco w'ubutumwa bwiza ku bandi ubutumuze tumutegereze hanyuma gato yigusa mu gihe ufata ibisigaye by'umurongo wa 13 handi hagataho ni hagati ibyo biterekwa kwa matara mbona ubusa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika kubirenge yambaye kugikiriza umwami mukanda w'izahabu rero hano hari icemezo kandi yuko iyi nyigisha ari iy'ukuri kubyerekeye yuko ari iy'umunsi w'umwami mbega mwarabu ubonye ntiyari umuherezi muri ico gihe nta nubwo yari umwami yari umucamanza muraba umuherezi umuherezi mukuri gihe yinjira ahera cyanke yinjira mu gikorwa cy'Imana gukora igikorwa yikenyeza munda yikenyeza umukanda munda byasigura yuko yariko arakora ntiyawubohera na rimwe ku bitugu byiwe ariko ngaharaje asohotse afise umukanda yakenyereye hejuru n'igisikafu ku bitugu byiwe yari akenyereye mu gikiriza ku mabere n'umukanda w'izahabu akenyeye hejuru n'igiki umushingwa manza umucamanza umucamanza n'igisikafu ciwe ku bitugu byiwe akenyereye aha hejuru atari hasi nk'umuherezi murabona ivyo vyerekana yuko atari mu herezi bw'ubu Yohana yaragiye gushika ku munsi w'umwami kandi yamubonyaza nk'umucamanza muri te yuko ari umucamanza muze dusome Yohana 5:22 vuba cyane turaja kubona nambari umucamanza canke atariwe wera Yohana 5:22 kuko satani umwakira urubanza ariko imanza zose zashikirijwe umwana sivyo n'umucamanza umucamanza mukuru kandi Yohana yerekana yuko atari mu gihe cy'ubuvugishwa bwiwe nk'umuhanuzi nta nubwo yari yibiye mu gihe cy'ubwami bwiwe ariko yari ku munsi w'umwami nk'umucamanza rero ni bangahe bazi yuko umuhereza afise umukanda wiwe umugozi uzungurutse mu nda byasigura ko yaba ari mu gikorwa uwo yari amasezerano azi isezerano rya kera ibyo arabitsi iyo umuhereza akenyeje ngaha bari mu gikorwa n'umukozi ariko yari akenyeye aha hejuru umucamanza muze dusoma hakurikira umukanda w'izahabu wari nko mu gikiriza ivyo nivyo hejuru ngaha yari umucamanza ubu tugiye gusoma ukuboneka kwiwe kw'ibintu indwi by'ubwiza yo mana wibi bituma mvuze induru imbere y'uko ndahagera murabe yo iki ni kintu giteye igomwe mwumvirize gusa kandi umutwe wiwe ubu nimwitegereze ibi bintu byiwe ntibingaha arabivuga umutwe wiwe umushatsi wiwe amaso yiwe ibirenge byiwe ijwi ryiwe ibintu ndwi yavuze nga ubwiza bwo kuboneka kw'ibintu ndwi kwa Yesu Kristo mureke ndabisome kandi umutwe wiwe n'umushatsi byarera nk'ubwoya bw'intama y'umwero canke nka sheregi n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro ibirenge byiwe byasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi mu kwa kanwa kiwe havamo inkota ikarishe mu nyonga hiwe hari hameze nk'izobiyo ryatse umutari mbega iyerekwa mbega yabonye iki nga umwana w'imana w'ubwiza n'ikigereranyo rero muze gusa twitegure ubu yo mana we niyumvire yuko hari isaha zitatu n'isaha zibiri gusa sinari bwatangure n'ibyiza ivyo ni byiza rero murantunga aba bene data bahagaze bintera uruhagarara kubabona bahagaze murabona kuko ndazi yuko amaguru yabo ariko arababara iyo mba nari mfise uburyo bene data bw'ikintu icyo ari cyo cyose ntushobora gukora atakeka n'ubikora ubu ndashaka ko mutahura ibicane rwose rero mwihangana kanya gatoyi kandi Imana izobibashumbusha cyane n'ibyo sengesho ryanje ubu murabe ikintu cambere ubu murabe umutwe wiwe n'umwashatsi wiwe byari vyera nk'ubwo yabwi intama umutwe wiwe n'umushatsi wiwe byari vyera nk'ubwo yabwi intama rero ntibisigura ko yarakuze ko ariko byari byakora ivyo ntibyari byo mpamvu ntiyari yakuze kugira ngo bikore ibi yari kwari ukubera uburambe bwiwe n'ivyo yakoze n'ubwenge bwiwe kuko ni uhoraho kandi uhoraho nashobora gusaza mbega murabitahura muze tuzingura kururu bwa mbere rero turaja turaja kumucapa nga nka hano kandi turaja kubona icyari ubu muze tuzingurure muri Daniel 7 mukanya gatoyi gusa mubona igicapo kimwe muri Daniel haza nka ngaha mu giye cyatera kandi nka bose abiga bibiliya barazi neza na neza aho tugana ubu nyene Daniel 7 n'umurongo w'9 ndatangura ubu 8 nitegereza yo mahembe mbona murayo hameza handi kandi gahembe gatoyi imbere yako hakurwa amahembe atakura amahembe atatu mu yarasanzwe maze ako gahembe nkabona ko amaso asana umuntu nkakanwa kavuga ibihambaye nkomeza kwitegereza bakiriko barashirako intebe z'ubwami ubu nimwumvirize mwumvirize neza ubu mbega murashobora kunyumva neza inyuma avuga muti amina namba mubishobora nabajije umukenyezi wanje inyuma hariya niyumvira yuko iyi mikoro ngari ikora neza ngaha gusumba sibyo ubu mvuga neza birenze nibaza muri iyi ni byinshi ubu Daniel 7 nkomeza kwitegereza bakiriko barashiraho intebe z'ubwami maze hatu wa mbere na mbere arabyagira imyambaro yiwe yari nkashereji kandi umushatsi wiwe wo ku mutwe wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derere uwa mbere na mbere intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro kandi amakuru dumu yayo yari nk'umuriro waka uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva imbere yiwe ibihumbi n'ibihumbi baramukorera kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe kandi imanza zirashingwa ibitabo birazingurugwa umushatsi wera byose umuntu wese arazi yuko ari abacamanza ba kera ku munsi wo hambere nk'abacamanza b'abongereza bahora bambara inkofero yera nka Sheregi ni bangahe babyibuka abacamanza ba kera bambara inkofero yera kuko bari kandi hano nguyu yerekana ubugira kandi yuko Yohana yari hariya ku munsi w'umwami yamubonye nk'umucamanza amina atari nk'umuherezi atari nk'umwami atari nk'umuhanuzi ari ku mucamanza data ni muri wera Yohana 5:22 yamuhereje ubucamanza bwose kandi n'umucamanza ubu yaje guca imanza z'amahanga yo kuko urya munsi igihe bazomubona kuriya umushatsi wiwe warera nka Sheregi Daniel yamubonye aje kuwa mbere na mbere mumwitegereze asukiranya aba kabiri hamwe ni byiza kandi imanza zirashingwa ibitabo birazingurugwa naritegereje ico giye kubwijwi rya y'amajambo yo kwihayagiza kagahembe oya nagiye ahatari ho sivyo Danieli indwi cendego ngibi kandi amakuru tumu yayo kandi uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva yiwe kandi ibihumbi n'ibihumbi baraje kandi baramukorera naritegereje ico giye kubwijwi rya y'amajambo yo kwihayagiza kagahembe kavuga kandi nkiriko nitegereje za gushika cyagi koko kirishwa umuvyimba wacu raherengetera utabwa mu muriro urayigira kandi na bya bikoko bindi inganji yavyo birayakwa n'ubushobozi bwose bw'abanyamahanga n'ubwami bizogwa ariko byongerwa ukubaho gushitsa igihe kinaka kandi mu byo neretswe mu ijoro na gizendya mbona haje ubusa n'umwana w'umuntu azanye n'ibi azananye n'ibicu byo kwijuru twamubonye gute aza mu gitondo ku murongo wa 3 azananye n'ibicu byo kwijuru umwana w'umuntu usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru kandi aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza hafi aca habwa inganji n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusaba ingoma yiwe n'ingoma itazovaho kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura yaje kuri wa mbere na mbere imishatsi yiwe yarera nk'ubwoya bw'intama kandi Yohana yarahindukiye maze abona ubusa n'umwana w'umuntu ahagaze hagati n'ibiterekwa kw'amatari indwi afise imishatsi yera nka Sheregi umucamanza adakenyeye mu nda ariko akenyeye mugikiriza hejuru ngaho umucamanza afise igisikafu cy'umucamanza mu bitugu byiwe yahagaze afise umukanda wiza haba atagira agasembwa wera utunganye washigikira ukugororoka kwiwe umwambaro yari uwiyambaye ahantu hose gushika ku birenge mwitegereza imigabane indwi y'ukugaragara kwiwe kw'ibintu ndwi n'ubwiza ubu ndibaza umurongo wa 14 umushatsi wiwe umutwe wiwe n'umushatsi wiwe byari byera nk'ubwoya bw'intama y'umwero canke nka shereki n'ingonyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro umutwe umushatsi n'inyonga zasa n'imbeya z'umuriro mu byiyumvire izo nyonga zigeze kudegera n'amarira y'abantu ubu zabaye imbeya z'umuriro n'ishavu ari hariya nk'umucamanza aratse mbega ni kuki mwamwanse yo munyabyaha iyumvire ibi byiyumvire wewe munywanyi w'ishengero ry'akazuyazi byiyumvire mu katolika mu batiste mu presbiteriyani pentekotiwe byiyumvire mu katolika inkumi bikira mariya wawe yategerejwe akuja hejuru kuri pentekoti maze aronka mpemu yera no kudanda bagirana kandi yigenza nk'umugore yaborewe uwo nyina nyene wa kristo yategerejwe kuronka ibyo imbere y'uko yemererwa kuja mu ijuru mbega mwebwe bakore muzoja hariya gute mufise ibiri munsi y'ibyo mu byiyumvire bagabo umwe wese muri mwebwe umushatsi wiwe n'inyonga ziwe zigeze kudegera n'amarira y'abantu yamara ndashaka ko mubona ikintu kinaka cerekeye izo nyonga igihe yari akiri ku isi yari yadegeye n'amarira nk'umuntu kuko yasemereye kumva ya Lazaro nibyo yuzuye impuhwe ubuntu bwiwe yari yambaye yari imana yambaye umuntu uwo yari yambaye ubuntu kugira ngo akureho icyaha ariko yamara inyuma y'ubwo buntu yari afise ikintu kinaka inyuma yiwe cyashobora kuraba neza mu mitima y'abantu kandi akamenya ibyiyumviro byose kuki hari ikintu kinaka inyuma yiwe yari yambaye umubiri upfa ariko ntibamenye uwo yari namba mutize yavuze ati yuko ntiwe mutize ko ndiwe muzopfira mu byaha ibyo nibyo namba nakora ibikorwa bya data rero ntimunyizere ariko namba nkora ibikorwa bya data rero mwizere ibikorwa namba mudashobora kunyizera yo ukuntu yagerageje kubashira ubutumwa uguhishura yashobora kuraba neza mu mutima w'abantu kumenya byose bimwerekeye ukuntu nabyiyumvira ziriya nyonga ziwe zitegereje imisozi ziravyo umubabaro n'imbo imbona nkubone kandi zashobora kurira nk'umuntu ariko yamara yazashobora gufata impwemu w'imana inyuma y'iryo yerekwa ry'umuntu hariya maze zikabona ibintu byose ibintu byabayeho ibyo bintu byari ibintu byari bigiye kuza kuvuga imbere y'ibihe by'iherezo kuva kwitangirira ibyo nibyo byatuma imana yari inyuma ayo maso y'umuntu reka imana yinjire mu buzima bwawe maze ikugaranze kandi zokwereka ibintu bigiye kuza kuko ntaba kibaye wewe ni mpemu yera mu buzima bwawe inyuma hariya arabira muri ayo maso apfa kugira ngo ahishure ibyo imana ishimwe zose ukamwemu wanje kuba ari n'umubiri bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa abasore banyu bazobona ibyo beretswe abatama banyu bazoro inzozi haleluya rimwe na rimwe ategerezwa kugusinziriza kugira ngo ashobore kukubirabiramwo ariko atankeka azokwereka kenshi abasore banyu bazobona ivyo beretswe abatama banyu bazorota inzozi abagurano b'abahungu n'abakobwa banyu nzobasuka ko mpemu wanje atari ku badiyakoni banje n'abungere banje no kuri uwo wese azoshaka kubari n'umubiri wose nzobasuka ko mpemu wanje muribaza impamvu ndabivugira insindura ariko biriko biraza muri ibi bihe ishengero yo nguyu izo nyonga kandi mwibuke umunsi umwe izo nyonga zadegejwe n'amarira izo nyonga zizoba ziri hariya ku rubanza ubu zimeze nk'imbeya zaka umuriro zizenguruka isi yose kandi nta nimwe na kimwe gishaka gishika atakizi yo mana we babifashe ku ibande zizenguruka ku isi bitegerezwa ikigenda cyose zizo zisuzuma ikiyumviro cyose zimenya ikintu cyose uri kurakora ibyo umutima ugabiye icyo ugabiye gukora arazi byose kuri ibyo arazi namba umukunda arazi namba ibyo ugabiye gukora ari byo mukumukorera arazi byose cyose kuri byo kandi hazoba iki gihe uzoba kuri urya munsi aho icaha cyose kizoba kigaragara imbere y'ukanda zoba ari hariya ku ntebe yera yuru banza mana mbohora kuri icyo kibanza sinshaka kubibona igihe imana yaratizokwegera imbere hariya n'umuriro urabya upfuye mu nyongazi we hamwe n'ukugororoka inkofero yera ya kumutwe wiwe gutya n'inyongazi we zirabya n'umuriro azi ibyiyumviro byose biri mu mitima y'abantu n'ikintu cyose wigeze kugabira gukora umvishe mu gitandara cibihe camenaguwe ku bwanje wa mutama yahora aririmba ati igihe iyisi zokwaka yose umuriro umbe hafi kandi igikiriza cawe kibe umusego wanje umvishe mu gitandara cibihe mana sinshaka urubanza rwawe sinshaka icyo nshaka n'imbabazi zawe mwami mpi imbabazi zawe atari ubutungane bwawe impi imbabazi zawe gusa atari amategeko yawe sica aricyo cyose impi imbabazi zawe gusa ibyo ni byo gusa nshobora gusaba nta kintu na kimwe mu maboko yanjye nzanye ntacyo maze nta na kimwe ku musaraba wawe gusa wonyine niho nshaka kuguma mwami cyo cyonyine ni cyo nzi umwe yaje gufata ikibanza cyanjye mwitegereze ukuboneka kwiwe kw'ibintu ndwi ubu byakaranga kiwe kandi ubona ibyo yakoze umutwe wiwe wari wera nka shelegi nk'ubwoya bw'intama umutwe wera n'inyongazi we zasa reka tubirare umutwe wiwe wera nka shelegi kandi inyongazi we zari mbeya z'umuriro kandi ibirenge byiwe byari bimeze nk'umuringa nk'umwakaka nk'ibyaturiwe mwitanure mwitegereze ubu twabonye gusa aho yipfutse murazi ubu mwitegereze umutwe w'ibinyongazi we ubagiye ku birenge byiwe bimeze nk'umuringa itegereze itandukaniro kuri irya shusho hariya Yohana yabonye ya Yesu n'ibyo Daniyeli yabonye y'ubwami bw'isi umutwe w'izahabu n'ibindi muraba icyo byari hariya ari hariya umuringa mbega umuringa uvuga iki umuringa uvuga urubanza rw'Imana werekana yuko intumbero yiwe yose yo kuza ngaha ku isi nk'Imana akuba yari ihaye umubiri kandi yaradupfiriye maze afata imanza z'Imana urubanza rw'Imana kandi yaronse ubwami bw'umuringa kandi bukomeye kandi budashobora kunyiganyiga nta kintu na kimwe gikomeye nk'umuringa kandi nta kirigera kiboneka giteye nkawo urubanza umuringa uvuga ku rubanza rw'Imana rwahezera be inzoka y'umuringa mu bugaragwa mbega iyo nzoka y'umuringa yagereranywa n'iki inzoka yagereranywa ica ariko ko yarumbye umuringa urubanza rw'icyaha rwari rwamaze kugica gucika rero mumenye byongeye ko mu minsi ya Eliya igihe bari banseriya nk'umuhanuzi ako kanyuzi gatoye igihe cya kera cy'ishengero umwe muri iyi minsi nzozana kandi ndabereke uko isirayeli yagize ibihendwe by'ishengero byongeye kandi n'ikigereranyo neza na neza cibi kandi mu gihe cyabo cy'ishengero mu minsi ya Eliya baramwase hanyuma mu myaka itatu n'amezi atandatu nta mvura yaguye kandi umuhanuzi wa kera yavuze ko ikirere cyasa n'umuringa urubanza rw'Imana ku bihugu kuko banza Imana hanyuma bumviriza Yezebeli umuringa werekana kandi urubanza rw'Imana kuri arutari aho ikimazi cyatangiwe arutari y'umuringa cyatangiwe urufatiro nyine rwa umuringa urubanza aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana kandi yashyize urubanza rwacu kuri we dufata ibyahishiriwe Yohana 19:15 urwanyu umwanya muto gusa turabe ibyo yakoze ibyahishiriwe Yohana 19:15 reka dusome gusa mu mwanya muto nama nshobora kuhatora yego reka duhere ku reka turabe ku murongo wa 12 inyongazi we n'imbeya z'umuriro no mu mutwe yambaye igitsibo imigara myinshi kandi afite izina ryanditswe ntawuriza atari we wenyine yambaye impuzu zabo zobetswe mu maraso kandi yitwa jambo w'Imana ubu mwibuka izina ryiwe ntiyari jambo ry'Imana izina ryiwe yitwa uko murabona yitwa jambo w'Imana ingabo mwijuru ingabo zo mwijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera terere zitanduye mu kanwa kiwe havamo inkoti karishe kugira ngo ayikubitisha amahanga azo yaragize inkoni y'icyuma kandi aganisha ibirenge ibiki byo ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana isumba byose Bega yakoze iki? Uburake bw'Imana bwari kuri twebwe kuko twari abanyabyaha. Ibyo sivyo, nta numwe yoshoboye kwikiza ubwiwe nyine. Nta na kimwe cyo twoshoboye gukora twari twese twavukiye mu byaha. Twabumba bumbi uko gabitanya tuza mwisi tubesha. Akandi mbega yakoze iki? Yaje mwisi. Haleluya. Kanda kanda girisha ibirenge mu bwato vino uburake bw'Imana isumba byose bwasutswe kuri we urakwiye yo mwagazi w'intama w'Imana kuko wishwe yashinze ibicumuro byisi kuri we yikora ibyaha byacu iyo Mana isuka uburake bw'inkazi kuri we yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imijisha guyiwe niyidukiza nta muntu yigeze apfa nk'uwo muntu yarababaye gushikaho amaraso n'amazi atandukanira mu mubiri wiwe rera mama y'amaraso yatonyanze ava mu ruhanga rw'ibi imbere y'urupfu rwiwe mu bwato vino y'uburake bwiwe bw'Imana isumba byose igihe kimwe ibyo birenge by'umuringa Imana ishimwe igihe azozira nk'umucamanza azokandagira anti Kristo n'abansi wiwe bose haleluya Hatokenda genda kwisini honi yicuma mu kiganza ciwe amina yo ihane munyavyaha mugenzi igihugu ifise uburyo bwo kwihana ugerageza kubishira kera hanyuma ukiyumvira ko ari nkuru ntoya itazoshika izoshika gusa ibizoshobora kunshikira bizogushikira ibirenge by'umuringa bizokandagira hasi abansi biwe kuberako yababajwe kandagashi agashi Kanda ganishiritse ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana isumba byose ngo yishure ibyaha byacu kandi rero twebwe abashiriwe kwiteka boro inyo mbi hatwe turaduza izuru ryacu ritoya hanyuma tugasoma ubwoko bw'ibitabo kitemera Imana hanyuma tukagerageza kwiyumvira ko atamani hari hanyuma tukavuga ko nta kintu nk'iki kandi nta rubanza rushobora kuza azofata ibyo ibirenge by'umuringa hanyuma ajanjagura abatsi biwe azosira ibanga antikristo afata ayo mashengero y'abahakanyi hanyuma ayaterere hariya mu bihe bidashira ahantu hanaka aho azoturirwa n'umuriro aho azotongoka kandi akazimangana hanyuma azoganza isi we n'ishengero ryiwe ibihe byose Imana ishimwe umutwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru ubugororotsi kugira ngo imigenderaniro uvuka neza bikwiye ubwenge akuze yera uvugana ubwenge ashaje arazi cyakora n'isoko y'ubwenge n'isoko yo kugira imigenderanire n'isoko y'ikintu cyose nicyo gituma agereranywa hano nk'umwana w'umuntu yari yambaye n'iyi mishati miremire imanuka Daniyeli yamubonye imyaka amajani ndwi hanyuma avuga tuwera mbere na mbere kandi ubusa n'umwana w'umuntu aza mu bushobozi hanyuma yunga umutwe n'umwa n'uwa mbere na mbere rero urubanza rurasutama ubushaka ndababaze gusa ikintu ndiko ndabwira wewe shengero ry'akazuyazi inkumi yaragiye gusanganira umwami batanu muri bo bari banyabwenge batanu ibijuju nk'uko twabibonye muri iki gitondo igiti bomekereye ubu mwibuke nk'uko bari bagiye gusanganira Imana uburabe bibiri yivuga ko ibitabo byuguruwe Danieli ndwicene ibitabo byaruguruwe icyo ni igitabo cy'umunyabyaha kandi iki gitabo cyawuguruwe ninde yaje hamwe nawe ishengero rivuye mu kuzamugwa yo ibihumbi nibihumbagiza byazananye nawe kandi bakamukorera umugore wiwe umugeni yo Imana ishimwe umugore wiwe aza hamwe nawe ishengero urubanza rurasutama kandi bitabo birugurugwa hanyuma ikindi gitabo kirugurugwa cyari cyo inkumi zisinziriye kandi umuntu wese yaciriwe urubanza gutyo bivanye n'icyo gitabo bazokubaza gutanga impamvu y'igitumo utabikoze hanyuma rero iki noneho murazi byiza kurusha ubu mubazi byiza urashobora kuba utarubiza imbere ariko urabikora none murabona hehe namba umugororotsi akizwa garukiye ku manga utubaha Imana n'umunyabyaha bazoboneka hehe uwankarabizi neza hanyuma rero akamwanka bazogaragara hehe ibirenge byiwe nk'umuringa w'urubanza rw'Imana ubure katurabe turaja vuba hepfo mu mpera y'upapuro mu mushatsi byarera nk'ubwoya by'intama y'umweri inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriri birenge byiwe byasa n'ibirenge byasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro n'ijwi ryiwe nk'iry'amazi asuma ijwi ry'amazi menshi asuma amazi agereranywa n'iki namba mushaka vyubyandika zinguru ryajuriwe Yohana 17:15 muzosanga bibiliya yaravuze ati y'amazi wabonye y'amoko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi n'ibyizijwi mbega ikintu giteye ubwoba kubugingo butembera hejuru y'ikiyaga cy'ubuzima nta mudereva wo kumurongora azimira arerembana n'imipfunda kugira ngo yumve gusuma kw'amasumo manini y'amasumo mbega ibintu byoba biteye ubwoba kubugingo buri ko bugenda akayombekere ijwi ry'amazi menshi asuma ijwi ryiwe niki urubanza ijwi ry'abakozi b'imana kubwa mpemuyera ryarasemerereye abantu muri buri gihe barangaho ijwi ry'amazi menshi asuma ryarasemereye amoko n'amakungu y'abantu ijwi ryizo nyenyeri ndwi mu kibanza ciwe kuri buri gihe cyose ryigishwa umubatizo wa mpemuyera umubatizo mu izina rya Yesu ukuvuga mu ndi mu bushobozi bw'Imana ukuzuka kwa Yesu Kristo ukuza kwa kabiri urubanza rw'Imana ijwi ry'amazi menshi asuma ryavuye mu rurya yasa n'umwana w'umuntu amazi menshi asuma mbega ukuntu bizomera kumenya yuko wicaye mu bikoranwe ukumva yuko wari ukwiriye gutunganya n'Imana no kuronka mwemu yera n'ubugingo bugendera akayombekere bwumvise riryajwi rivugira muri rirya kirya gikorane wari wicayemo ukumva amateka y'Imana yigishwa maze ukavyanga amasumo manini yari munsi yawe nyene isumo rini izogutwara mu buzimire bw'ibihe bidashira ijwi ry'amazi menshi asuma umuntu agira kane wiwe ijwi ry'amazi menshi asuma uzobigenza gute mu gihe byafashwe mu bwiza igihe ijwi rifatwa muri iri joro ijwi ryawe rifatwa ibyiyumviro byawe birafatwa uko umuntu yiyumvira mu mutima wiwe nikwari itegereza ijwi ryawe rivuga cyane mwijuru kurusha yawe nshaka kuvuga yuko ibyiyumviro byawe bivuga cyane mwijuru kurusha ijwi ryawe ku isi atankeka niko biri Imana irazi ibyiyumviro n'imigabo y'umutima izi byose yabwiye abafarisayo ati mwandyaryamwe mushobora gute kuvuga ibyiza mu gihe ibibogaboga mu mitima ari iby'akanwa kavuga munyita mwigisha mwiza kandi ndabizi ndashobora kuraba neza muri mwebwe nkabona yuko muri ndyarya ntimubyiyumvira yo mbega bizomera bite kuri urya munsi aho riryajwi rizoturagara rivuye mu mazi menshi asuma mu bihe byinshi by'ishengero byavuyemo ubu nshaka kubaza ikindi kintu kimwe reka mbabwire ikintu kimwe mwebwe bantu mwakijijwe reka ndababwire ibi rero mwa bugingo buri ko burajanwa mwa batindimwe muherengetera muherengeterera hejuru y'isumo rinini mube hange bizoba ari ibintu biteye ubwoba aho muzomenyera yuko atagakiza kanyu kari ico gihe ntimushobora gukizwa ico gihe murazi yuko urubanza rwanyu ruri imbere yanyu neza mu gihe muzi yuko mukanya gatoyi muzokumva ryaje rivuga riti mviraho mwankora biziramwe muje mu muriro udahera wateguriwe umwansi n'abamarayika biwe muzomenyera igihe mutsumvira ugutontoma kwaya masumo manini kuva kuri aya majwi y'ibyo bikorane mu gihe muri ko murarenga kuri ibi yo mbega ikintu giteye ubwoba mbega inzotsi mbi ntimureke ngo ntibashikire abantu umwe nimureke ngo ntibibashikire mwihane mwitunganye n'Imana ubunyene mu gihe mubishoboye ubu nshaka kubabaza ikindi kintu n'ikihe kintu kiryoshe kurusha ibindi ku muntu yamase yibereye munsi y'igiti cyama gitotahaye ngo yumve akajwi k'umurongozi utemba kumugezi utemba yo iryo ni shengero ryicaye ahantu ho mwijuru n'ijwi ry'Imana ryongerera buke buke kandi ribavugisha murabona ivyo ari byo n'urubanza kumunyabyaha n'umugisha kuwakijijwe umuntu yamatanishije ubwato mubwiwe kuri rutare Kristo Yesu maze akiruhukira gusa akanda kumviriza mbega ukuntu ashobora kuruhuka injira muri ubwo buruhukiro Yesu ukuntu nkunda gushika hamaze atemba namba hari igihe twigeze kuja ku kuroba cyangwa ikindi kintu cyose mu bisanzwe ngerageza kwironderera ahantu amazi atemba kuko gutera kuruhuka gusa uyumva gusa avuga ijoro ryose yo mana we mbega si byiza mu gihe ushobora by'ukuri kumatanya ubugingo bwawe muri Kristo ahantu nkaho kugeza igihe ushobora gutekereza imbere yiwe no kumva ijwi ryiwe rikubarira riti ndi umwami agukiza indwara ndi umwami aguha ubugingo budashira ndagukunda nakumenya imbere y'uko isi itangura nashyize izina ryawe mu gitabo uri uwanjye ntutinye ni jewe nugira ubwoba ndi kumwe nawe nca ndirimba nti nafatishije inanga ubugingo bwanjye ahantu h'uburuhukiro sinzosubira kugendagenda mu mazi ukundi igihuhusi kirashobora kukwiragira hose igihuhusi cinje ariko muri Yesu ndakwingi ndakingiwe ibihe byose nibuka ijwi ryene rikubwira ryongorera rizoshira kwiteka umunyabyaha umwuzure nyene wakijije Nowa wishe umunyabyaha murabona icyo nshaka kuvuga ijwi ry'amazi menshi mwitegereze ubumwe umushatsi nk'ubwoya bw'intama n'inyonga nk'imbeya z'umuriro ibirenge nk'umuringa n'ijwi ry'amazi menshi kandi yari afise mu kuboko kw'iburyo inyenyeri ndwi inyenyeri ndwi reka dufate umurongo wa 20 ngaha kandi ibanga ry'inyenyeri ndwi z'umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo nibyo biterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu inyenyeri ndwi nizo bamarayika ndwi canke intumwa ndwi abakozi b'imana ndwi bayo mashengero ndwi kandi biterekwa kw'amatara ndwi wabonye navyo nivyo mashengero ndwi aba arabimusigurira ku buryo kugira ngo amenye neza ko atakosa umumarayika wa buri gihe cishengero yo ivyo bigiye kuza vyiziriyinga igihe tuzosubira hariya muri kahise no gutora abo mamarayika kandi tukabona igikorwa c'imana nyene bari bafise igikorwa c'imana kimwe neza na neza co kimwe mu gihe cose muri rigashengero ritoye haheze igihe umuntu umwe yavuze ati murazi ishengero katolika hariho imvugo nziza yuko ari ishengero ry'ukuri kuko ryagumye rihagaze mu bihe byose navuze nti ibyo sibanga mu gihe yari ifise ubutegetsi n'ibindi byose inyuma yaryo n'ukuntu ryagumye rihagaze kandi rikarinda ibihuhusi ariko igitangaza kuri jewe n'ukuntu rirya nkehwa ritoya ryashoboye kurinda igihuhusi ryaraciwemo kabiri n'umusumeno maze rigatererwa mu ntambwe kandi rigatantamurwa kandi bakaribya bakariturira kandi mu ntambwe kandi ryarishwe n'ibindi byose n'ukuntu babikurokotse byerekana ko ikiganza cy'Imana cyari kumwe nabo nta kindi kandi n'uno munsi umuco waryo uraka amina ego mugenzi nyenyeri nyenyeri ndwi zari mu kiganza canje c'iburyo yari afise inyenyeri ndwi mu kiganza ciwe c'iburyo ivyo bisigura abakozi b'imana indwi bo mu bihe ndwi yoni ni vyiza ukuntu tugaruka no kubona umukozi w'imana yazananye ubutumwa ishengero rya Efeso kandi umukozi w'imana yazanyeniye ubutumwa kandi yagumanye nabwo gushika apfuye gushika ku ishengero ry'isimuruna no ku ishengero ry'iperugamo iryitwatira no mu gihe cyose no muri iki gihubu abakozi b'imana bagumanye kandi bazanye umuco kandi bawuzigamye nko ku nkomoko ku itanguriro kandi bazanye umuco biciye muriwe yari azifise mu kiganza ciwe c'iburyo iyumvira ikiganza c'iburyo ntibisigura neza na neza nka Kristo yicaye ku kiganza c'iburyo c'imana ntibusigura yuko imana ifise ukuboko kw'iburyo kuko imana ni ariko Kristo yari ukuboko kw'iburyo kubushoboza umuntu wawe w'iburyo umuntu ari iruhande yawe uri hafi yawe usumba abandi kandi mwibuke inyenyeri ndwi zari mu kuboko kwiwe kw'iburyo mwiyumvire gusa bakura umucanwa wabo ukuboko umuco wabo muriwe bari neza munsi y'ububasha bwiwe mu kuboko kwiwe kw'iburyo yo umukozi w'ukuri wese w'imana ameze gutyo bari bafise ninde ashobora kubagirira nabi ninde ashobora kubagirira nabi mu gihe umwe mu bamarayika yasemereye hariya mwitanguriye mwibuke umumarayika bisigura intumwa tuzoja muri ibyo bintu byimbi mu nyuma kuyinga umumarayika bisigura intumwa kandi yavuze ati ni iki gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo yobindwa indwara yoba ingorane koba kwambara ubusa yoba inkota rwoba urupfu ndazi ntakekeranya niko Pawulo yavuze yuko atakintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo kuko twariyeguriye ukuboko kwiwe kw'iburyo. Umuntu yavuze ati abera bikumbagaza hasi ibyo ntacyo bitwaye na gatoyi ari umusenzi ashikuza nta nubwo babyiyumvira bariyeguriye neza kandi bakura ubuzima bwabo mu kuboko kwiwe kw'iburyo k'ubushobozi bamukurikira bamuri ku muco wiwe mu butekereji no mu bugwaneza n'ubwitonzi no kwihangana ibimenyetso n'utwumiza n'ibitangaza reka isi ibyita ubukorikori icyo bashaka cyose ntacyo bitabaye kuko turazi yuko twiyeguriye kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo ibyo ntibihebuje mana we ubu muze tunyarutse kuko ntidushaka kubaruhisha mu kuboko kwiwe kw'iburyo inyenyeri indwi ubu ikimuranga cindwi kandi cyanyuma mu kanwa kwiwe havamo inkoti karishe nashaka kuvuga icyo ni cya gatanu mu kanwa kiwe havamo inkoti karishe rero ijwi ry'amazi menshi asuma no mu kanwa kiwe mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri mu kanwa kiwe havamo inkoti karishe ubu mbega murazi inkoti karishe yo muri bibiliya icyo ari cyo reka tubirabe kugira ngo mubimenye afata abahiburayo 4:2 aho inyuma ku rupapuro rumwe cyangwa zibiri hanyuma chamo bibona murabona abaheburayo ningaha nyuma gato y'ijashuro Yohana Yuda hanyuma abaheburayo reka ubu ni mwumve neza canke abaheburayo igice cha kane cy'abaheburayo aho rero ni ne vyiza abaheburayo igice cha kane n'umurongo wa 12 kuko ijambo ry'Imana riri zima rifise ubukuba rifise ubugiburutu bw'inkota zose rikinjira naho ritanya ubugingo n'impemu rigatanya ingingo n'umusokoro rigasuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira hanyuma bakakwita uwisoma iby'iyumviro ni ijambo ry'Imana rigaragajwe mu ishengero ryayo rifise ubugiburutu bw'inkota zose yehe mpejeje kwiyumvira ikindi kintu hariya sinzi ko noba nanditse icyanditse ni muje mu byacuro Yohana 19 kandi gato yereka tubisubiremo kandi nibaza ko ari byo nyene nkumbure ndi byacuro Yohana hafi ya 11 mboni juru ryuguruye kandi mboni farasi y'igitare ehe haragarutse ibara ryera kandi urubanza uyi vyagiye ko yitwa mwizigirwa irindi ni munyakuri aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi murazi uwo ari we sibyo ni byiza inyonga ziwe imbe ya z'umuriro yari inde no mu mutwe yambaye imigara myinshi yo maze kuza mu bwami ubu kandi afise izina ryanditswe nta wundi ariza atari wenyene yambaye impuzu zazo jobetswe mu maraso kandi yitwa jambo w'Imana hasohotse ikindi mu kanwa kiwe hasohotse iki uwicaye ku ifarasi y'igitare kandi mu byahishuriwe Yohana ndwi igihe ndibaza ni 8 igihe ifarasi y'igitaro ya 6 igihe uwicaye ku ifarasi y'igitare yaseruka yahawe umuheto ngo aneshe kandi yamanesha kandi inkota yasohotse mu kanwa kiwe yari iki uwicaye ku ifarasi y'igitare uwo mu byahishuriwe Yohana mwitegereze inkota mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe ijambo kandi amaherezo kubwa ijambo ryiwe ni ryagaragazwa imbere y'abana b'Imana bose azo onyanga buri gihugu n'ijambo ryiwe n'inkota yiwe ikarishe raba ngaho ibyabaye mu gihe tubisoma kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari inkoti karishe ni igiki cyava mu kanwa k'uyu muntu ijambo ry'Imana ni nkoti karishe yari kwikora iki yari kwisunzuma ibyo umutima wiyumvira imigambi mbere rija kure kuruta inyama umubiri uburema ngingo bw'amaraso n'igufa imbere mu musokoro w'igufa kure y'ibyo gushikaho risunzuma ibyiyumviro n'imigambi y'umutima ibyo ni by'ijambo ry'Imana rikora kandi ijambo yihaye umubiri abana nako ubu naho ijambo ryihaye umubiri mu ishengero ryiwe ribana nato abamarayika biwe mu kuboko kwiwe bavuga ubutumwa Imana ikukira ishengero ryayo Imana yishimikije kuri twebwe abiki gihe ngo tuzane umuco w'ubu butumwa bwiza ku isi ariko irapfa iboshwe mu bupagani mu migenzo Imana iri kwirashira umutwaro kuri jewe nawe turagowe hamwe ubutizera yofata amenye yo batwaye ibyo gusoma kwandika guharura n'udutabo duke kubyivyinga none nta kindi bapfuyemwe atari umugwi w'abayoboke nshaka kuvuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ese ijambo gusa Paulo yarabivuze Paulo yavuze ati ubutumwa bwiza ntibwadushitseko ari amajambo yonyine ariko bwarimwo n'ubushobozi igihe ijambo kubwa mpemu yera ari ijambo riterwa mu mutima ufise mpemu yera maze rigakora iki ijambo rivuga ko rizokora kandi ijambo rishobora gusuzuma ibyiyumviro by'umutima ishimwe yo mana we risuzuma ibyiyumviro n'imigambi y'umutima ijambo rirabikora mu kanwa kiwe hasohoka inkoti karishe igakangura abatizera hari ikintu gitegerezwa kuba umunsi umwego ijambo ry'imana izina ryiwe ryari ijambo ry'imana ijambo ryagaragajwe raba yesu yavuze ati mbega mu gende muje mu bihugu byose mariko 16 indamutso yiwe yanyuma ku ishengero imbere yuko agaruka kwihishura we nyene mu gihe cy'ishengero yatumye ishengera ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza iki kuvuga ubutumwa bwiza mariko 16 mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza ivyo nibiki muyandi majambo mugaragaza ubushobozi bwa mwe muyera byategerezwa kuba ubu mwitegereze bose sukwigisha ijambo ntiyigeze avuga ati genda mwigisha ijambo yavuze ati genda muvuga ubutumwa bwiza sukwigisha ijambo kuvuga ubutumwa bwiza kandi bimenyetso bizokurikira bizera ubu butumwa bazosenda amadayimoni mu izina rya bazovuga indimisha bazofata inzoka nibandwa ikintu cyisha ntacyo kizobagira na gatoye bazorambika ibiganza kubagwaye bakive abo bapfayo ibyanditswe niko bivuga bigisha hose umwami Yesu akorana n'abijambo ryiwe arishimangishiriza intaha ibimenyetso bikurikira ubwo n'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ku rubuga ibi bimenyetso bizokurikira abangaye gushika ku mpera y'isi mu bihe byose hari za nkehwa zigenda ziraza zafashe urya muco ntibitangaje ko Yesu yavuze ati yemwe mwabusho buto ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami bubusho buto igihe cyose ni nkehwa sibe nchi ni byiza ubi kindi gisomwa kandi twafashwa 20 rero ubu reka turabe ngaha kuri uyu murongo ngaha ubu murongo wa 16 kandi mukoboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi ubu reka dufate hamwe na munyonga hiwe mu kanwa kiwe havamwe inkoti karishe munyonga hiwe hari hameze nk'izuba yo ryatse umutari hamwe mwohindukira muri reka turabe Matayo 17 reka tuje gusa mu gihe ariho turi reka turiko turabicako gusa kandi benshi mu bantu bariko barabifata reka ture acanke bariko baravyandika barabireka barabareka gusa babisome kugira ngo babimenye Matayo 17 ni byiza iminsi 6 ishize Yesu ajana Petero na Yakobo na nyina mu Yohana abadugana igisozi kirekira biribonya nahinduka ukuni mbere yabo mazama mu maso hiwe haka nk'izuba impuzu ziwe zera nk'umuco yarahindutse yakoze iki wenyine yarihinduye nko ku munsi wo kuza kwiwe ubu mwitegereza amasaha make imbere yibi Yesu yari yavuze ibaha mu gice gikurikira ndababwira ukuri muri aba bahagaze hano ni bangahe bazi ico ngira mvuge muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsaho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwiza ivyo nibyo kandi yajanye Petero Yakobo na Yohana ibyabo na bitatu kuko mu isezerano rya kera ikintu cyose akajambo gato kose karinganizwa n'ibyabo na bitatu maze akajana ku musozi ubu ni mufate hama ibibi ubwa mbere yo sino hagarikira ngaha ni ngombwa ko nshikira ibiraba ikintu ca mbere nababonye niki he bajanye Yesu hejuru ku musozi canke we yabajanye hejuru maze ahinduka uko ni mbere yabo arahinduka impuzu ziwe zari zimeze nki izuba iyo ryatso mutari hanyuma hariya Mose na Eliya baramwigereka umwana w'umuntu yaje mu buhe buryo rero kandi ubwa mbere abazoboneka ni Mose na Eliya yaubu murabe neza imbere yuko Yesu agaruka ku isi rero ibi ni imbere y'igihe gito ariko impemu ya Eliya izogaruka ku isi kandi azosanganya imitima yabase ni yabana bibiliya yarabivuze Yesu yaramubonye ngaha intumwa zaramubonye ngaha urutonde rwukuza ku mwana w'umuntu w'ubwiza azohabwa ubwiza maze agaruka icambere imbere yuko bamubona cari iki Eliya hanyuma iki Mose sirageri garuka hariya bubahiriza amabwirizwa hanyuma rero umwana w'umuntu w'ubwiza haleluya murabona urutonde rw'ukuza kwiwe impemu ya Eliya cyane ibyabona by'igihe cyanyuma cishengero murabona iza mu bushobozi ngo imugaragaze hanyuma abayudi jana na 44 bazokoranira ku musozi Sinaya hisirageri yabereye igihugu bwaye igihugu cya kera kuruta ikindi ku isi ibendera rya kera kuruta yandi ku isi bafise igihugu cyabo bwite ibendera ryabo bwite igisoda cyabo bwite amahera yabo bwite n'ibindi byose ni bamwe mu bagize ishyirahamwe ry'ibihugu kuko bo ari igihugu Yesu yavuze ko batazirukanwa kugeza aho ibintu byose bizoshitswa.
Jesus said they should never be cast away until all things is fulfilled.
Ibanga ry'ukuntu uwo mugwi w'abayuda bahamwa ahantu hose kandi bahamwa umugongo kandi birukanwa bakanashirwa hanze n'ishengero muri ibi bihe by'ugutabwa ariko hamwe n'ivyo Yesu yavuze ati iyo mubonye ishami ry'umusukoni ritoshe kirya gihugu kigaruka ngo gisubire kuba igihugu kandi gihe kiregereje ku rugi ndababwira ukuri abiki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika abubu bwoko abo bantu ntibazorangira Hitler yagerageje kubica Mussolini yagerageje kubica Stalin yagerageje kubica abandi bantu bose ariko ntibazigera bagira akamwenge canke birukanwe ku isi bazobihanganwa n'igihugu gihagaze hariya amina hariya hazoza Mose na Eliya yo ndizera yuko mwabitahuye ni vyiza izuba rica ibibatsi mu bushobozi bwabyo mu maso hiwe harahindurwa harakayangana ubu ikindi kintu mu byashyiro Yohana 2:23 namba mugomba kubyandika muri Yerusalemu nsha 2:23 ni mwagati w'intama uri mu gisagara uwo n'umuco uva hariya wakaka kuko ntibari bakeneye umuco muri icyo gisagara izuba ntirizoshe kirasiramwo kuko umwagazi w'intama uri hagati muri icyo gisagara zoba umuco kuva kuri icyo gihe kandi amahanga yacunguwe azogendera mu muco w'umwagazi w'intama amina n'umuco w'umwagazi w'intama yo ntimunezerejwe ku byerekeye ibyo si ibyo gusa ariko hari akandi no kuza Yohana yaramubonye mu gihe cy'umwami izuba ry'ubugororotsi reka tuje muri Maraki muhanuzi wa nyuma mu isezerano rya kera Maraki igice cya kane ndafise ikintu inkuru ntoya yo kuvaka kuvuga ku bijyanye n'umugore wanje w'agaciro yicaye hariya namushyize mu bihe bigoye imbere yuko dushinga urugo nagerageje kwikosora imbere yaho dushingiye urugo kandi sinamenye namba nashaka kurongora ubugira kandi canke ntabishaka kandi naramuhebye kandi nibajije yuko yari umukobwa mwiza cyane ku buryo yashobora kureka umugabo munaka amurongoye we yashobora kumwitwaririka kandi nari yumviriye yuko ntari ndabibereye kandi sindabibereye ubwitonzi bwiwe uko biri kose rero yari isa yari asanzwe kandi ntiyarazi ico gukora ibi haraciye imyaka iheze nk'imyaka 20 iheze yaratabaguwe yatanguye kuboroga ku murango no mwijoro hanyuma naciye ngerageza kuvana nawe atari ukubera ntamukunda kuko ntashaka gutakaza umwanya wiwe kuko mureke arondera umuntu munako umuntu mwiza kuko ari umukobwa mwiza cyane kureka bigende nkuko kandi mumfate njane nawe nibintu nkivyo kandi niyumviriye yuko yakunda kandi nari nzi yuko ndamukunda rero hanyuma niyumviriye ni rero nzogerageza ku nzorondera yindi gahunda maze dusohokane n'umukobwa hanyuma ndamutume yiyumva nabi kuri jewe naramubabaje byukuri naricujije mu nyuma yarasambuwe naramubwiye navuze nti uri umukobwa mwiza bihebuje si sinshaka kugutakaza umwanya wawe nkuko kandi yavuze atari ko ndagukunda biri kandi uwo niwe wenyine nshobora gukunda navuze nti namye ndagukunda navuze nti ndagukunze ibyo ariko navuze nti urazi navuze nti nduwihebeye imana navuze nti ngiye gusa kubaho nduwihebeye imana murabona si singiye kurongora na gato kandi yashikiye muri ibyo urazi muntu umuntu muto yakengeretse hanyuma yarasohotse agana kwihangare hanyuma yaragiye hari yamaze arapfukama hanyuma aravuga ati mwami sinzi icyo gukora sinshaka kutakubaha kandi yamara ndakunda bill kandi sinzi icyo gukora mwami wompa indemeshanyo ntoya womfasha gatoyi sinagusabye ibi mbere mu buzima bwanjye mwami kandi ndagusaba urugira kandi wavuze atari ko namba uza kumfasha gusa rero ndeka nugururiye bibiliya hanyuma umicanditswe narumvise abantu bavuga yuko wakoze ibyo kandi igihe we yayugurura cyane Maraki kane umve nzoba hacanke nzoba rungikira Eliya uwavugishwa nanjye imbere y'uko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba ushika yavuze ati nahagurutse hariya kandi mpagijwe bikwiye yuko twari tugiye gushinga urugo nk'ikintu icyo ari cyo cyose murabona hehe raba umunsi uraje waka nkitanure kandi abibone bose ego n'inkozi z'ibibi zose bazobibishinga kandi uwo munsi ugira uzobatongora ni kuhoraho n'inye ningabagize nta n'agashatsi cyangwa agashami uzobasigarana ariko mweho abubaha izina ryanjye izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo izuba riraka kama ubushobozi bwaryo yo ubushobozi bw'umwana w'imana buri ko burakaka hagati muri twebwe kuri uno mugoroba hagaze hagati ibiterekwa kw'amatarendwi by'izahabu mu kubonekana kwiwe kw'ibintu ndwi ngaha nk'umucamanza nk'uko bayababaye kandi agapfa ku bwacu hanyuma twari urubanza rwo mu ijuru bwiwe kandi agashanishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi y'imana muko kumunyabyaha n'u uruhumyi ruteye ubwoba kuri wewe gucungura ubugingo ku kiyaga cy'ubuzima hanyuma kwishengera umucunguzi mwiza amase ku buhungi ruhukiro kandi yumviriza umugenzi w'isuka mu gihe urambaraye kandi uruhutse uhagijwe bikwiye muri Kristo mbega igihe atarasirako imishwarara ntimutinye ndumu uwamye hariho kandi agiraze ndi mushobora vyose iruhande yanje nta wundi ariho ndi vyompi arufa na omega kandi umunye uwunyotewe nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu yombega isezerano ry'urukundo ingene biri hanyuma umwagazi w'intama hagati mu gisagara ntakeneye umuco kandi n'izuba ry'ubugororotsi bise rifise ugukiza mu mababa yaryo niki ungurungu cyo mu kiyaya ikinyenyeri cyo mu gaturuturu igice ibibatsi nica arico cyose cy'umutima wanjye wifuza mu magorwa n'indemesho yanjye mu bibazo niwe cishimikizo cyanjye anyigisha kumwishimikiza haleluya n'ikirungu cyo mu kiyaya ikinyenyeri cyo mu gaturuturu gice ibibatsi nica arico cyose cy'umutima wanjye wifuza yego mugenzi yo irya nyenyeri yo mu gaturuturu igihe iseruka ica ibibatsi iramutse umunsi utamanze uyivuga iti izuba rigomba guseruka umwana ari hafi kuza kandi yishira inyuma y'izindi nyenyeri zose yo mana we ifisa ugukiza mu mababa yayo ubu tugaruke ku butumwa bwacu kandi tugira turangize ubu kugira twitegure kubyejo mu ijoro kuko ari saa tatu ibura 15 ntidutekeneye gute by'umuntu n'umwe nk'uko dushobora kuba ngaha ni byiza izuba ry'ubugororo ifisa ugukiza mu mababa yaryo ubu ishusho yiwe yari umwami cyangwa ikindi kintu kugira twerekane yuko yari ku munsi w'umwami urabyizera yagiye ku munsi w'umwami kandi yabonye umwami nk'umucamanza si nk'umuherezi si nk'umwami ariko nk'umucamanza ni nk'umucamanza mbega ntimubyizera bibiliya ivuga yuko ari umucamanza kandi ngaha yarayambaye nk'umucamanza yerekana ibyo yari yarakoze icyo yari ku munyabyaha icyo yari ku mukristo kandi ngaha hagaze ubu ni ijwi ry'amazi menshi no mu nyongati we hasa nk'izuba iyore yatse umutari ubu nyishe umurongo wa 16 kandi oya ndabasabye imbabazi n'umurongo wa 17 kandi igihe namubona naguye ku birenge byiwe nk'uwapfuye mana we umuhanuzi ntiyari gushobora guhagarara kugira kandi nabiyerekwa nk'iryo gusa yasa gusa n'uje inkomezi ziwe hanyuma yaguye imbere y'ibirenge byiwe nk'uwapfuye ubu nimwitegereze hanyuma yandambitse ku ikiganza cy'iburyo ambwira ntutinye ndi uwa mbere kandi ndi uwa nyuma yo mana we ese umuhanuzi mana ndi uwa mbere kandi ndi uwa nyuma ndi uwa mbere ahishuwe uwa nyuma wo mu byahishuwe ndi uwa mbere ubu uri hugiraze reka turabe ndi jewe maza nshira ku kuboko kw'iburyo ati jewe ndi wa mbere kandi ndi uwiherezo kandi ndi muzima nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira ubu nyene acaravuze induru amina fisi imfunguzo z'urupfu hamwe n'urupfu ubu ntimutinye kuki mko twotinye kuki ishengero ryo nanirwa gushitsa byayo kwiyumvira ijambo ryayo reka duhagarika ngaha kanya gatoyi kuko turarangije kuko iri shengero rikinya ni giki yasezeranye atashikije imbere yawe byacu kuko utinye igihano canke n'ibizoza ntutinye ndi uwamyeho ndi uwuriho ndi uwugiraze ndi uwa mbere ndi uwiherezo mfise imfunguruzo z'ikuzimu n'izo urupfu nga kuki naratsinze nongera ndanesha byombi urupfu na kuzimu byombi ibyo ni imva na kuzimu byombi urupfu bwarwo kuzimu bwayo ku bwawe narabinesheje byose naranesheje kuzimu urupfu imva igihe byari ku isi yari gusa uhamba abantu benshi barashize iminsi kugira abaneshe waramenye ibyo Napoleon yarashinze imitsi kugira aneshe isi kandi yabikoze mu myaka 33 kandi ku myaka 17 gushika kuri 25 Napoleon yari umuhakanyi ntiyizera kunywa inzoga canke ikindi cyari cyo cyose yagiye mu Bafaransa ntiyari umufaransa yava mu izinga yagiye hariya akugira amenyere ubufaransa kuko ntiyabukunda ntiyakunda ubufaransa ariko yaraneshejwe ariko yarabandanije hanyuma aranesha ubufaransa kandi yafashe abafaransa hanyuma aranesha isi kandi ku myaka 33 yaricaye maze ararira kuko nta muntu wundi yari ahari yonesha hanyuma yapfuye ari imborerwa yaraneshejwe ntiyari yagushobora kunesha ubwiwe murabona hanyuma yahuye n'intambamyi kuri Waterloo itegeretse iherezo ryiwe ryabereye Waterero namye hariya hanze hanyuma nabonye ibimenyetso bya kera bishaje by'amasigarira hamwe n'ibintu hariya igihe twari muri ico gihugu rero twafashe uwo yanesheje yatanguye nk'umuntu akiri muto hanyuma yafashe uruhande atarirwo kugira neshe hanyuma yapfuye biteye isoni ariko hariho uwundi muntu akiri muto yaje mu isi igihe kimwe yapfuye afise imyaka 33 kandi yanesheje ikintu cyose cashobora kuneshwa igihe yari ku isi yanesheje babaro yo kumusaraba ubwibone yanesheje indwara yanesheje amadayimoni igihe yapfa yanesheje urupfu igihe yazuka yanesheje kuzimu yaraduzanesha ikintu cyose carwanya umuntu kandi agana vino y'uburake bw'Imana kandi asuka ku isi uburake hanyuma nesha urupfu kuzima imva indwara imigenzo n'ibindi bintu byose hanyuma arabinesha byose maze araheza arazuka ku munsi ugira gatatu kandi yanesheje ikirere hanyuma acagagura ibi ubukungu hagati y'Imana n'umuntu maze afatanya ijuru n'isi hamwe ishimwe yo mana we ahagaze hari yuneshanye n'ubushobozi kuva atantabuyemwo igihuzu kubiri nguyo afise impfunguzo zompitse urupfu na kuzimu Zene na ku ruhande rwanje ntutinye ashira ukuboko kwiwe kiburyo inkomezi yiziwe kuri we maze aramuzura kubw'ubushobozi bw'ikiganza ciwe ikiburyo bavuga ati ntutinye nduwamyeho nduburiho nduwugiraze nduwambere nduwiherezo ndi muzima nari narapfuye kandi mpora ndi muzima ibihe bitazoshira amina yo eheraba ubunesha w'inkomi eheraba murabe mu ishusho igaragara ahagaze hari ubunesha w'inkomezi kuva atantabuye mu igihuzu mwo kubiri Amina. Yacagaguye umutego wose w'ikiremwa muntu kugira bashobore kugiriranira ubumwe nko mu itongo rya Edeni. Ubu umuntu nari ngiye kubitahura ariko ngiye kubivuga umuntu ashobora byose ntiwizeye ibyo ariko niko ari umuntu yahebye byose bihebuje akubw'Imana ishobora byose mbega ntiyavutse muri Mariko 11:2 iti ibintu byose usabye hanyuma ntubyekeranye mu mutima wawe bizoshika woshobora kuronka ibyo wasabye niki kigishiki gihe abashoboye byose babiri bahuye igihe Imana n'umuntu bahuriye hamwe abashoboye byose babiri ikintu kinaka gitegerezwa kunyiganyiga ikintu cyose wovuga nubwo bushobotsi burema ugushobora byose kw'Imana uzi yuko yabisezeranye kandi yabivuze mu ijambo ryiwe birema inkomezi zigenda hariya zigatuma ibintu bishika ibintu bitariho zibigira nk'ibiriho kuko ashoboye byose babiri bahuye ahagaze hariya yombega suba igikundiro Deka turabe namba dufise ibindi bintu byiza umurongo wa 18 ubu umurongo wa 18 n'icyenda Yohana habaye iki igihe yabona mu myonga hiwe inyishu yikubise imbere y'inyundo ziwe ntiyashoboye guhagarara ubugira kandi ubuzima bw'umuntu bwari bwara n'umunjwe ntiyari agushobora kubikora yari uneshe yari yaranesheje rera tanga ibyirizwa kandi hanyuma turatangura gusotsera ikigabane cy'uyu murongo wa 18 nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ibyo twatoye umurongo wa 20 ibanga ry'inyenyeri ndwitse umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu inyenyeri ndwi n'izoba marayika bayo mashengero ndwi ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo niyo mashengero ndwi yo ni byahumetswe mugenzi muraba hagaze hariya mu bubasha ububasha bw'ubumana bwiwe n'umucamanza umuherezi umwami inkukuma umwagazi w'intama intambwe alfa omega data umwana mpemu yera uwamye hariho kandi agiraze aganisha ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana kandi ushimisha icyo cyose gushikaho Imana yavugiye ku musaraba igihe yazuka yavuze iti birarangiye rero shimisha Imana kugeza ya mpemu yamupfuye mu ikagaruka mu gitondo cya Pasika no akumutorika muzura kubwo gutsindanishirizwa kwacu maze Yohana maze kurangamiza no kumubona hagaze hari ibirenge byiwe bisa n'umuringa w'umwaka akinyonga ziwe zisa n'imbeya z'umuriro yirukanga agana ku isi Daniyeli yaramubonye haciye imyaka 700 imbere y'ibyo muri cyagi hagararo nyene akumwe yarameza ari wa munye nahagaze hariya umukurambere w'ibihe kandi umwasa nk'umwana w'umuntu yifatanya nawe kandi ugutsindanishiriza kwari ukwiwa hagaze ku ntebe yera y'inganji y'amateka mukwihweza ibi bintu twotegerejwe kuba abantu bwoko kibagenzi Imana ibahezagire n'iryo sengesho ryanyu murabona muramukunda nimuze twunamika imitwe yacu mukanya mu bwitonzi gusa kandi buhoro buhoro mu gihe tugiye kuririmba mu bwitonzi nafatishije inanga bugingo bwanje ahantu h'ubugingo Esinzo kwigera numva masuma temba kugira ngo bijane ubugingo bwanje kurariko bizovana n'izoganwa n'ubugingo bwanje nijwi yiyoroheje mu bwitonzo butubashe umwe wese nafatishije inanga ubugingo bwanje ahantu uburuhukiro sinzosubira kugendana mu mazi ukundi igihuhusi kirashobora gukwiragira hose igihuhusi cinshi ariko muri Yesu ndakingiwe ibihe byose nafatishije inanga ubugingo bwanje ahantu h'uburuhukiro sinzosubira kugendera mu kiyaga cavyuye ingunza igihuhusi gishobora gukwira mu ishamba hose umuyaga w'igihuhusi mwinshi muri Yesu mfise umutekano w'ibihe byose Bega mwokunda kugira ubugingo bwiwe kuba muri mwebwe umurika ukuba ngaha kwiwe namba mubishaka kandi mukaba mutarabugira mwohaguruka kugira ngo dusenge abashaka kwibuka mu masengesho Imana ibahezagire kuva mu bwato bw'inka bw'i Betelehemu mugume gusa muhagaze mugume gusa ku murongo haca umushitsi uzoba umushitsi ku isi kwisi nifuza kuba nkawe mu buzima bw'umurugendo mva ku isi nja mu bwiza nsaba gusa kuba nkawe kuba nka Yesu gusa kuba nka Yesu gusa icyo nicyo ni cyifuzo cyanje ku isi nifuza kuba nkawe mu buzima bw'urugendo mva ku isi nja mu bwiza nsaba gusa kuba nkawe buke buke twishishije bugufi kandi buke buke none data wo mwijuru benshi barahagaze bashaka kukwakira bararushe no kuyerera batazi yo baja ku mupfunda w'ubuzima kandi bazi ko nkumbura imbere y'uko izuba riseruka umutima uzoba wahagaze gukubita rera amazi atemba ca mu bitandara amasumo imbere yabo ubugingo bugerera babaye nkabo nyene babaye nk'isi ariko bashaka kuba nkawe ub'umwami ubakire mu bwami bwawe n'abawe data kuko urazi imitima yabo n'ibyo bagamije mu mitima yabo kandi warabyanditse gutyo maze ubivuga n'iminwa yawe bwituti uwizera amajambo yanjye kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira waravuze kandi mwamuti hahiga usoma n'uwumva amajambo y'ubuvugishwa bw'iki gitabo kuko igihe kiri hafi baratahura ku gihe kiri hafi ntibashobora kubandanya bagerera mwami terera umugozi w'ubuzima ubakwegere muri wewe mwami ese bogendira ijoro bamurikira umuco wa Yesu Kristo ndabaguhereje data mana mu izina rya Yesu Kristo ese bokurikira umwami bicishije bugufi mu mubatizo ngaha kwishengera ushire mwemuyera mu buzima bwabo ku buryo bashobora kuba nka Yesu iminsi yabo basigaje tubisabye mu izina ryiwe kuba nka Yesu gusa kuba nka bamwe muri mwebwe mwese muhagaze iruhande canke mwicaye iruhande y'abo bantu baba Kristo muramvura ukuboko maze mufata ukuboko kwabo mu mwaramukanye ishyira ukuboko kwawe kuri wo muti Imana ishimwe kubw'ubugingo bwawe arutari yacirutse y'abana ngaha n'abandi ntidushobora kubazana ngaha hejuru mu buzima bw'urugendo mva ku isi nja mu bwiza nsaba gusa kuba nkawe kayanganira kuri jewe mwami kayanganira kuri jewe kayanganira kuri jewe mwami kayanganira kuri jewe reka umuco uvuye kwitaru kayanganire kuri jewe kayanganira kuri jewe mwami kayanganira kuri jewe reka umuco uvuye kwitara ukayanganire kuri jewe kayanganira kuri jewe wiyumva neza by'ukuri mbega ntiwiyumva neza mbega ntunezerewe kuba umukristo muramukanye n'umuntu yicaye iruhande yawe ubu mu gihe tugiye kuririmba indirimbo tuzogendera mu muco uyu muco mwiza umuco w'umwami Yesu Kristo wagaragaye mu mubiri tuzogendera mu muco umuco mwiza uzahurume rw'imbabazi rumurika ukayangana udukikuje ku murango no mu ijoro Yesu umuco w'isi muyiririmba umuntu wese tuzogendera mu muco umuco mwiza uzahurume rw'imbabazi rumurikira ukayangana udukikuje ku murango no mu ijoro Yesu umuco w'isi muze mwese abera b'umuco mutangaze Yesu umuco w'isi rero inkengeri zo mu ijuru zizovuga yewe Yesu umuco w'isi mutareke ikiganza cyanyu ubu tuzogendera mu muco umuco mwiza uza hurume rw'imbabazi rumurika. Ukayanga n'udukikuje ku murango n'umwijoro. Yesu umuco w'isi. Tuzoguma tugendera muri uyu muco, umuco mwiza. Uzaho urume rw'imbabazi rumurika. Ukayangane gusa udukikuje ku murango n'umwijoro. Yesu umuco w'isi. Tuzogendera mu muco, umuco mwiza. Uzaho urume rw'imbabazi rumurika. Ukayangane udukikuje ku murango no mu ijoro. Yesu umuco w'isi. Inyuma ku itanguriro kuri Pentekota, umpemu yera yamanuka ku ishengero, ubutumwa bwamanutse kuri Simuruna. Hariya hari Irene uwera w'Imana hambaye avuga mu ndimi ubushobozi bw'Imana, azura abapfuye, akiza abarwaye, yagendera mu muco. Inyuma yiwe haje Korombu uwera w'Imana ahambaye w'ubushobozi, benshi mu bera abandi bahambaye babandanije batwara ubutumwa bagendera mu muco. Umuco w'ubutumwa bwiza, uwo muco nyene wamuritse ku munsi wa Pentekoti. Kristo ari hagati mu ihanga ryiwe, n'ibiterekwa kw'amatari ndwi by'izahabu byerekana ugukayangana kwiyo kw'izuba. Iryo ryatse umutari hano turi mu 1961. Oh, tuzogendera mu muco, n'umuco mwiza. Uzaho urume rw'imbabazi rumurika. Yo, ku murango no mu ijoro. Yewe Yesu umuco w'isi. Muze duhagarare, tuzoguma tugendera muri uyu muco, umuco mwiza cyane. Uzaho urume rw'imbabazi rumurika. Ukayanga n'udukikuje ku murango no mu ijoro. Yesu umuco w'isi. Mbega muramukunda? Ndamukunda, ndamukunda. Kuko gusa, kuko yankunze ubwa mbere. Kandi yaguze agakiza kanje. Ku giti Karuvariyo. Kugira sinsubire guhindukirira ibintu by'isi. Narapfuye ku by'isi, kandi sirapfuye kuri jewe. Ngendera muri Yesu honyine, ndongowe na mpemu yera. Ndamukunda kuko ankunda, kandi nkayanganisha imihezagiro yiwe kuri jewe. Ampa ukuboko kw'iburyo ko gufatanya mu bwami bwiwe. Ubu turi abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi ntibiragaragara icyo tuzoba ku iherezo, ariko turazi ko tuzoronka umubiri usa n'umubiri wiwe bwite w'ubwiza, kuko tuzomubona nk'uko ari. Lero tuzogendera mu muco, umuco mwiza. Uzaho urume rw'imbabazi rumurika. Ukayangana udukikuje ku murango no mu ijoro. Yesu umuco w'isi. Mbega muramukunda? Murazi nyuma y'ubu butumwa buriko burakeba ibintu byose, ndakunda kumva abantu binjira mu ndirimbo no mu gutazira no kuririmba muri mpemu. Nta kintu na kimwe cyiza gusumba kuririmba kwiza kwa kera. Ibyo ni byiza, ndakunda kuririmba kwiza kwa kera kwa Pentekota. Tarayo majwi bamenyereza bakarenza gushikaho babwira maze bagahinduka. kumukiza ubururu mu maso kandi batazi ibyo bariko bararirimba ndakunda umuntu nkumbure atazi gukurikiza ijwi ariko yamara yaronse umuheza wa Pentecote ubu aririmba kuri ibyo yo mbega mbega ayo majwi neza y'ubwiza bw'umusaraba yo mana we indirimbo yacu yo gutandukanya y'ubu jana izina rya Yesu hamwe nawe umwana w'umubabaro n'ingorane bizoguha umunezero kandi bikuremeshe rijana hujaho ejo mwijo risaha imwe zuzuye ibikorane bizotangura ku izina rya Yesu tuzokunama tukubita ibipfukamiro ku birenge byiwe umwami w'abami mwijuru azo umuwambika igitsibo igihe urugendo rwacu rutoramba rurangiye muze turirimbe twese ubu jana izina rya Yesu hamwe nawe umwana w'umubabaro n'ingorane rizoguha umunezero kandi rikuremeshe yori jana huja hose izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru ubu twabihejeje iri joro bambajije gusa ubunamba batazoboye haba igikorane mu gitondo oya atarejo muzoruhuka neza ejo nkumbure ejo mu ijoro sinzoshobora guheza burya butumwa rero nzobubandanya ku munsi ukurikira igihe cyose naniwe ubu butumwa bwose ndabushyira ku munsi ukurikira ariko bwatunganije ibinizera ko mwiteguye mu bihendwi by'ishengero sibyo ni byiza cyane muze twunamika imitwe yacu mu gihe turirimba twitonze ubu ku izina rya Yesu twunamye ururimi rwose ruzovyatura dukubise ibipfukamiro ku birenge byiwe umwami w'abami tuzomwambika igitsibo igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina riryoshe yo ukuntu riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru.